Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, igihe cy'ishengero ryo muri Efeso, bwavuzwe n'umuhanuzi Willia Marion Branham igihenekerezo rya gatanu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami abahezagire. Mbega hariho umuntu atwara imodoka yo mu bwoko bwa Doge nshasha nomero WX2129 ihagaze hakurya y'ibarabara hariya, yasize amatara yayo yose y'imbere n'ibindi byose yakije. Rero namba uwo muntu umunaka atwara ijya modoka, yemwe usohoke maze uzimye amatara yawe. Iri ku ruhande rw'ibubamfu rw'ibarabara nyene neza munsi y'ibarabara ry'umunani. Ndibaza yuko ijya nimero yo muri New Urban WX2129 idoje itukura, idoje nshasha niyo mu myaka 59-60 n'imiburiburi canke muri iyo myaka. Kandi sinarinzi ko namba ari umuntu ngaha canke umuntu yari avuye ahantu hanaka. Ni byiza cyane byabaye, kandi rero ni ikintu cyiza. Rero singiye kuvuga ko ari abagore gusa babigira ibyo, kuko nanjye ndabigira. Yemwe atankeka ni byiza kugaruka kugira, kandi iri joro mugikorane no kuronka uyu mwanya mwiza wo gufataniriza hamwe dukikuje ijambo. Mbega murabiryoherwa? Yo, ibyo ni byiza, turiko turaronka gusa ibihe byiza, kandi ubu twizigiye ko Imana ije kudufasha kubandanya. Ubu mwene data yagiye maze azana ikibaho ngaha, ariko ni kigufiya birenze, ntigishikira nyene hejuru bikwiye. Rero ejo yemwe nzogerageza kukimanika hano hejuru nsubire ndakiduze hejuru no kukigira. Ndashaka kugicapa ko ibintu bitandukanye nifuza gusigura ku buryo mushobora gusa, kandi nyene kugira ngo menye neza ko by'ukuri mwabitahuye. Hariho mu ijoro riheze canke hari ejo umukobwa wanjye muto ya Sara, hari ukuntu byari biteye igomwe. Nyina nanjye twariko turaraba urupapuro rwiwe rutoya, ariko yandika ibyo nanditse, kandi yari yabyanditse byose neza, Yesaya na Matayo n'ibindi byose kandi neza. Mpera ku mpera y'urupapuro yanditse ngo kandi urupfu imva ntiyari gifise intsinzi muri yo, n'urupfu rwakuwemo urubuye. Afise nk'imyaka indwi. Hanyuma rero mu gishingo cyo kugira ibyahishuwe yavuze igitabo shinduka ry'ibintu, yemwe ibyo byerekana yuko bitayeho no kugerageza kuronka ikintu kinaka. Ibyo nibyo byose, si ibyo? Nibaza ko umukobwa muto wa mwene Data Collins yicaye inyuma hariya. Rero banditse umugumuko umunsi w'ihinduka, niko mwene Data Neville avuze. Yemeranije nawe, ndibaza yuko twebwe twese dutegereza kugira ibyo. Yemwe, by'ukuri turiko turagira ibihe byiza. Mana we, umwami ariko arahezagira. Ninjiye kwiga iki gitondo mu cyumba nyene mpejeje kujana abana ku ishuri, kandi ngaruse haheze akanya gatoya, ariko ndagira ibihe biteye igomwe gusa. Iri joro riheze nize ntebye gatoya naho nyene, kandi nk'isaha 8:30 mu gatondo abantu bamwe baje bavuye mu burengero baratu baramvuye gusengera umukobwa mutoya yari karapfa. Kandi ndazi neza ku mwami azomunika gakira, maze nyene bavuye Bedford, Indiana, gusaba yuko uwo mukobwa mutoya yosenga igwa ico gihe. Abagabo babiri bari baje mu gikorani joro riheze, kandi batwaye imodoka inzira yose hariya, hanyuma basubira kumanuka inzira yose, hanyuma basubira inzira yose. Ubwira kandi nkumbure bariko baratwara imodoka ijoro ryose. Kandi rero ni byiza kumenya yuko abantu bafise bene icyo cizere kandi bizeye Imana. Yo, ni gihe gihambaye turiko turabamo, kandi twiteze ubu kuri ibi bihe by'ishengero kumenya byinshi kandi birushirije. Ubu turiko turagerageza gutangura nyene kare ijoro ryose ku buryo dusohoka kare. Mbega murakunda ibyo? Kandi ibyo bituma abantu bategereza gukora gutaha imuhira ku buryo bashobora kuja ku kazi. Ijoro riheze twasohotse nk'iminota 5-10 inyuma y'isaha 3, ariko n'imiburiburi nari nahejeje. Kandi rero turanezerewe kubona abo bakozi b'Imana bose batugende bari kumwe natwe iri joro. Kandi ndanda mwene Data Junior Jackson, mwene Data Carpenter, na mwene Data wo mu ishengero hariya, n'abandi benshi aha imbere kuri altari no hanze muri iki gikorane. Kandi nabwiwe uno munsi yuko umugenzi wanjye w'igiciro yari kumwe nanje ku rubuga rw'umumisiyonari, mwene Data mushiki wacu Andrew, bavuye hariya kure mu Bushinwa, bari mu gikorane mu ijoro riheze. Mbega igihe cyiza twagiriye hamwe hariya muri Jamaica uyu mwaka uheze. Twagize ibihe byiza nari muhiri wabo. Kandi mana we, namba ndibaza namba mwene Data na mushiki wacu Andrew bari ngaha iri joro, muriki gikorane inyubako ntiyubatse neza nyene rero ego bicaye hari inyuma ndibaza namba mushobora guhaguruka gusa mwene data na mushiki wacu Andrew mu kanya gatoya gusa mama weza agira turanezerewe cyane kubabona mwene data na mushiki wacu Andrew narabatumiye kuza mu mwaka uheze igihe nari hariya rero sindabivuga kuko biri ngaha nari ngiye kuvuga byinshi ariko sindabivuga ubu ariko bo nico twita abamisonyari nyabo namba bazozeje mu ijoro ndashaka ko bavuga ngaha nyene imbere yuko twinjira ndashaka ko mwumva ico urubuga rw'abamisonyari isigura igihe bari hariya kure imbere mu gihugu gushika aho batari banafise ikintu na kimwe co yemwe bari niyumvira yuko babayeho hariya imyaka n'imyaka kandi ntibigeze banagera hamwe no kubona imodoka canke itereni canke ikintu ico aricyo cose kindi mu kingo c'imyaka n'imyaka kandi ukuntu umushiki wacu yabakorera imikate ukuntu yawucumba kandi rero ubwo ni ubumisonari bw'ukuri mwene datanzwe yari afise urushinge n'urunyuzi kandi yari umuganga yarababarira igihe bakomereka kandi niyumvira igihe umwana abana baza mushiki wacu Andrew yari umwakirizi na mwene data Andrew umuganga bari bako gusa kandi rero igihe ubumisonari bwo mu Bwongereza ubumisonari bwa Pentecoste bwo mu Bwongereza yavuze ko bari bashaje cyane kugira ngo basubire ku rubuga ndaja kubabwira gusa ukuntu bari abamisonari ntibaba bagiye gufata intebe yoroshe no kwicara basubiye inyuma n'uburyo bwabo basubiye muri Jamaica kandi hariya bari ko barakora umurimo w'ubumisionari ubu mwene data Fred Hoffman na jewe ngaha twagiriwe ibakwe ryo kujya imuhiri wabo no kugendagendera kandi mbega umwanya w'igikundiro batweretse uryoshe nk'uko abakristo bashobora kuba kandi nababwiye simvuze ibikubwira nahitamo gutanga agashugwe k'iroza ubu kuruta urugori rw'amashugwe bamaze gupfa nababwiye n'abakristo nyabo kandi nabwiye umukenyezi wanje yuko mushiki wacu Andrew ari umwe mu bagore b'abakristo b'abagwaneza beza umuntu yoshobora guhura nawe nyene ni uko ateye gukozwe muri kristo nako na mwene data Andrew nawe rero ndazi neza namba mwabonye bahagaze nashaka ko iri shengero ryose ribakora mu ntoke kandi ribumvirize mbere yuko basubira inyuma rero ejo umwami abishatse yemwe ejo mwijo tuzotangurira ku gihe cya kabiri cy'ishengero iri joro turatangurira ku gihe cya mbere cy'ishengero ndazi neza yuko umwami afite umuhezagiro yatubikiye kandi mwibuke nk'uko navuze mbere rimwe na rimwe kuri ibi bintu twashobora kudahuza kuri ibyo mu gihe ari ibirabana na teolojiya kandi amatariki yanjye nka yose ndayakura mu bahinga ba kahise nyabo atanyungu bafise ku ruhande ubwo ari bwo bwose baranditse gusa ibyabaye uko caba kimeze kose icy'amashengero yose yakoze kandi nda mu bisanzwe igice ca igice kiva ku mana cy'isiguro ngerageza kugishyira kuri jewe nyine neza cyane uko nshobora kandi rimwe na rimwe iyo mvuze nkaze gatoya cyangwa igiturumbuka gutyo simba nshaka kuvuga gutyo abantu bose barabizi abanzi yuko ntaba nshaka gukora gutyo nshaka gusa ariko mu ntumbero yo gukora ikintu neza usa ni nko gushinga umusumari mu kibaho upfuye gushyiramo gusa ntuzofata utegereza kuwinjiza neza no kuwufatisha neza kugira ngo ugumemo rero ibyo ni byo ndiko ndagerageza gukora rero si uko nogerageza kudahuza kuko mvugira amadini yose n'ibindi rero ntibi ibyo namye mvuga ko gushyira ibimenyetso ku bitungwa ndibuka harahize imyaka umunsi umwe igihe bari bashyira hamwe ibitungwa mu mpeshi bajyana ibitungwa mu ishyamba kandi narafasha kurongora ibitungwa mu cyo bita uruzitiro rwo kurobanura aho ishyiramo Hereford babijyana kurisha muri Troublesome River Valley kandi nari nicaye hariya ukuguru kwanje kumanitse hejuru y'isonga y'igitwazi nitegereza umurinzi w'ishyamba mu gihe yabagenzura ibi bitungwa bica mu ruzitiro rwo kurobanura ubu mutegerezwa kugira ibyo n'igihe mugiye mu bwatsi bwa leta kandi mutegereza kuba mushoboye kwaha itoni y'ibyatsi by'inka imbere y'uko mushobora gushyira inka aho zirisha kandi iraro ryose ririma ubwatsi bungana ukuntu n'igitigiri kinaka cy'ibitungwa hanyuma bashobora kubironka rero zariko ziracamwo aho ziriko ibiziranga by'uwo bwose bimwe muri ibyo byari bifise cya Barrex umushinga na Agreements yari neza iruhande yacu yari afise za Diamond T urudomete ku ruhande rumwe rw'idiyama hariho iza Lazy K hejuru nyene ya Troublesome River yacu cyari icya Tucky Truck munsi yacu neza hari iza Tripod kandi hari ibiziranga by'ukoko bwinshi bica muri iryo rembo kandi nabonye umurinzi w'ishamba atigeze yita neza kuri ibyo bimenyeso ntigera biraba rimwe na rimwe byaba biri ku ruhande rw'ububamfu rw'inka kubw'ibyo ntiyashobora kuba yabonye ikimenyeso rero suko yari aba ikimenyeso ariko ikintu kimwe yamenya neza ni uko atanka yinjira kiretse ifise ikiranga cy'amaraso ku gutwi kwayo yategereza kuba ariyo mu bwoko bwa Hereford canke ntishobore kuja muri iryo shamba ikimenyetso ntaco cari kivuze ariko cari kiranga cy'amaraso kandi niyumvira yuko ari uko bizoba bimeze ku munsi w'urubanza ntibizoba ari ikimenyetso dufise ariko azoraba ikimenyetso cy'amaraso ninabona amaraso nzobarengana rero ndihenze gato Jene sibyo birasuma ni byiza ni uguhindura hagati yazo sibyo ni byiza urakoze mere tata Jene ni byiza ubu turaja kugerageza gusubira gusohoka kariri joro kugira ngo dushobore kugaruka ejo mu ijoro maze tubandanye ibi bihe kandi ndababarira birangoye cyane kugumya bimwe muri ibi bintu bihambaye bijanye n'ibyo turimo ngerageza gusa kubizana byose mu ijoro rimwe murazi iyo niyo kamere yanjye ariko dutegereza gusa kubigumya gatoye gushitsa buri joro rero imbere gusa yuko dutangura kugurura igitabo gikuru ndibaza ko namba twoshobora gusa guhagarara kanya gatoya kugira ngo guhindura ikibanza cyawe mu gihe guhagarara ababishoboye kandi muze twunamike imitwe yacu ubu twigishe twicishe bugufi kubw'isengesho Data wa twese uri mu ijuru turasubiye kwegera intebe yawe nkuru yera tuza tukanyiganyiga mu kwizera kuko tuza kuko twasabwe kuza ntitwoshobora kuvuga ko tuje mu izina ry'ishengero rinaka canke idini canke mu izina ry'iri shengero canke mu izina ryacu bwite kuko nitwoba tubizi neza namba twoshobora gushikanira ikoraniro ku mana canke tutobishobora ariko mu gihe Yesu yatubwiye ati musabe data icyo ari cyo cyose mu izina ryanjye nzogikora rero nuko tuje mu izina rya Yesu uraja kutwumviriza data turanezerewe cyane mu gihe dusoma ibi byerekeye amamaratiri wo mu minsi yahera ingene bamatanishije amaraso yabo bwite igishinga nawe cyabo rero data bituma twumva dukora bike cyane muri iki gihe kandi ndagusaba mwami ngo uje kuduharira urwacu rwangara nk'uko turi kubijyanye n'igikorwa cyawe kandi turasenga ngo uje kudusiga amavuta bushasha mu gihe dusoma ijambo ryawe tukabona imibabaro yagaragaye mu minsi yahera kugira ngo hajeho uru rutonde rw'iri shengero rihambaye ryacunguwe n'Imana nzima ndagusabye data wa twese uri mu ijuru ngo uvugire muri twebwe muri iri joro kuko ntituzi icyo twovuga turarindiriye gusa kandi tugize iri sengesho ngaha kuko turi imbere y'Imana iri mu ijuru ryayo kandi turasaba ko mwemu yera ari we kuri aba bantu aja guhuriza hamwe ubushobozi bw'iwe iri joro maze anyiganyize ubu butumwa bwiza muri buri mutima ibyo bija kuduha igihagararo gishasha n'ibyizigiro bishasha muri iki gihe kigiye kuza bikore mwami kuko tubona yuko igiti cy'umusokoni kiriho kiratutuza kandi Isirayeli bihanga kandi iminsi y'abanyamahanga nayo iriko iragenda kandi haruye kandi twiteze ukuza k'umucunguzi wacu ahambaye umwami Yesu Kristo gendera hagati yacu umwami nk'uko byavuzwe iri joro ugendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara rero gendera hagati yacu iri joro mwami kandi uburira imitima yacu ibibi biri imbere wongere uduhe gutahura ijambo ryawe kuko tubisabye mu izina rya Yesu amina murashobora kwicara rero nk'uko nabivutse buri munsi ngerageza kwandika byinshi ku rupapuro uko nshoboye ibihe ahantu n'ibindi kuko n'ibintu bya kahise turiko turashikira byabaye kahise none ubu tugiye kugenda byongeye tubigereranya n'icyo gihe rero kuyinga mu gatondo no kuyinga ku muhingamo canke kuyinga ku mugoroba bambe twagize ibihe by'ubwiza ndazi neza ko twabigize ubwanje narabigize kandi ubu tugiye kubijanye n'uguhishura ubu turiko twiga iki uguhishura kwa Yesu Kristo none twabonye Imana yerekanye ko uguhishura nawe byari biki icya mbere twabonye mu byahishuwe byose ni uko Imana yamenyekanishije uwo yari iri ko Yesu atari umuntu agira gatatu mu butatu yari anayengesereye muri bitatu yari byo midatu umwami na mwemu yera kandi ibyo byari byahishuwe yavuze inshuro zine mu gice kimwe yuko yari Imana mushobora byose uwamyeho ariho kandi agira aze umunaga wo kugishisi cya Dawidi Ubu turabona rero yuko muri ibi bintu tugiye kugerageza gutomora ibintu byose kuko sinzi ryari tuzokwigera dusubira kubyumva nkumbure nta na rimwe gushitsa ariko igihe kitazoba kikiriho ukundi kandi cyahereye mu bihe bidashira rero ubu nk'uko mvuga hashobora kuba hari bene data benshi abigisha bafise ubumenyi bukwiriye bwo kuvuga ibikunsumbya kandi nkumbure boshobora kuronka insobanuro y'ibi nziza kurusha ariko Imana yabinshize ku mutima wanjye ngo ndabikora kandi kubw'ibyo noba mbaye indyandya hamwe ntovuga neza na neza ibyo niyumvira yuko ari iby'ukuri murabona kubw'ibyo nama nshaka kugororoka imbere y'Imana ibihe byose yuko ntacishije iruhande nk'uko Pawulo yavuze ati mbaburira umurango nijoro n'amosozi kugira ngo ishengero ryitegure rero namba hari uwazimiye n'umwe nshaka gukurwa kw'amaraso y'abantu bose icyo gihe kubw'ibyo namba tudahuje yemwe ibyo mu buryo bwiza nyene bw'ubwenzi bizoba ari byiza ubu ariko nkumbure mwami araja guhishura ikintu kimwe kija kudufasha twese hamwe rero ikintu cya mbere tubona yuko yihishuye ubwiwe rero turatahura uwo yari ari rero mbandanije igihe navuga aya majambo yerekeye kumijagira n'umubatizo mu izina rya Data umwana mpemu yera kuba ari umubatizo wa gikatolika atari wa giporoti canke umubatizo wo mu isezerano rishasha ndizigiye ko ibyo nabitomoye kandi nasabye umuntu uwo ari we wese yoshobora kwerekana igice cyo mu byanditse aho umuntu n'umwe yoba yigeze abatizwa muri bibiliya canke gushika ku nama y'i Laodikiya aho bashinze ishengero katolika aho umuntu n'umwe yigeze abatizwa mu izina rya Data umwana mpemu yera aze ndamusabye anyereke hanyuma nzoshira ku mugongo wanje umuhanuzi w'ikinyoma maze ngendagende mwibarabara ubu ibyo ndababwira gusa ntashatse gusa gukara ariko gusa kubereka yuko ari ukuri murabona rero hanyuma bibiliya iramuhishura ngaha yuko ari Imana mushobora byose yihaye umubiri muri twebwe murabona si Data umwana na mpemu yera si Imana zitatu canke Imana igabuyemo ibice bitatu ni Imana imwe yakoze mu buryo butatu kuba Data kuba umwana na mpemu yera Imana imanuka kuva mu itongo rya Edeni igerageza kwicira inzira ngo isubire mu mitima y'abantu kugira ngo babeho kandi babe abahungu n'abakobwa b'Imana ubwira kandi hamwe nayo ni Imana hejuru yacu Imana hamwe natwe Imana muri twebwe nibwo budasa murabona kandi ibyo bintu rero bibiliya irabishura kandi ibivuga neza mu gice cya mbere cy'ibyahishuriwe Yohana aricyo gitabo cyonyine muri bibiliya mu isezerano rishasha urutonde rw'isezerano rishasha ni igitabo cyonyine Yesu yashyizeho ikimenyetso cyiwe bwite kandi yavuze mu ntango yica ati ahigusoma kandi ahiguhumva kandi kuyereza avuga ati kandi ntihagira umuntu akura ku majambo y'iki canke yongera ko icyo ari cyo cyose kuri iki icyo nyene kizokurwa ku mugabane wiwe wa cya gitabo cy'ubugingo kubw'ibyo ni umuvumo kuba ari we wese gukura ko icyo ari cyo cyose ukuntu guhishura kuzuye kwa Yesu Kristo kubw'ibyo namba tumugize batatu murazi byashitse murabona izina ryawe rikugwa ko kandi nta n'umwe nta muporoti nta shengero rya kera ryigeze ryizera imana zitatu cyari ikibazo gihambaye cy'inama y'Inikaya kandi bombi barabandanije hanze y'inzira nk'uko bivugwa abanyabutatu abantu bizera ubutatu amaherezo bashinze ishengero katolika bagiye rwose mu butatu bahindura imana abantu batatu kandi hariho umwe yizera ko imana ari imwe hanyuma bagiye mu rundi ruhande rw'abizera ko imana ari imwe bombi bari mu makosa imana ntishobora Yesu ntiyashobora kuba se wiwe nyene kandi Yesu ntiyashobora kugira se hanyuma abe hoba imana zitatu nibyo ashobora gukunda kuko namba yari afise se kandi umubyeyi niwe ni umuntu hambavu yiwe rero yari afise kandi mpemu yera n'uwundi ni umwana w'ikibyagwa bibiliya ivuga ko mpemu yera yari se rero namba dufise mpemu yera rero si mpemu yera ni Data muri twebwe mu izina rya mpemu yera akorera ibikorwa muri twebwe kuko yigeze kuba mu muntu yitwa mpemu yera rero yagarutse kandi ari muri twebwe ubu wa Yehova Imana nyene murabona nta mana zitatu ziriho imana zitatu ni ubupagani n'ubushenzi kandi bwavuye hariya kandi namba gusa mushobora kuguma aha indwi kandi ntihabe inkurikizi ariko rabe fata kahise mufata kahise mfata canke ako uwo ari we wese akahise akariko kose gusa reka mubimenye ibyakahise byose byemeranya abo bizi byerekeye ibyakahise ntaho bahuriye n'uruhande rwa ariko gose barajwe gusishinga no kuvuga ibyabaye byashitse rero rabe neza na neza ingene ico kintu caciye muri ruteri maze gica muri Wesley hanyuma bimenyekana mu misi yanyu mu mwatizo mwizina rya dadaje umwana namwe muye gusa rabe igihe cinje mu ishengero ka teorika mu bihe by'umwiza bica muri ruteri bica muri Wesley ariko hagati ya Wesley na Laodikia ku iherezo bizomenyekana uko n'ukuri uko kandi ibi byose kahise sigusa kahise ariko ni bibiliya kandi ubu mwijoro turaza kuraba ibindwi by'ishengero ariyo mashengero ndwi yari mu gice cya Aziya mu gihe iki gitabo cyariko kirandikwa ayo mashengero yo muri ico gihe yategerezwa kugira ibiyaranga by'igihe cihere cishengero kizoza kuko ibyo hari amashengero menshi kurusha ayo ishengero gikorosayi n'ayandi menshi muri ico gihe ariko Imana yatoye ayo mashengero kubera ibyayaranga rero tumusanga ahagaze hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi byiza habu yari afise mu kiganza cy'inyenyeri ndwi kandi izo nyenyeri yavuze ku murongo wa 20 w'igice cya mbere ko inyenyeri ndwi nizo bamarayika b'ayo mashengero ndwi ubu muri bibiliya ntibari batahuye kuguhishurwa kuko mbega iciza cyabaviriyemo n'igihe cyo kuraba no kurindira iyo bamenya ko hasigaye imyaka ibihumbi ngo Yesu aze ntibyahawe bo nanjye ndababwiye ibi mwebwe muri aha mwebwe bakatorika mwebwe baruteriyano mwebwe abametodiste n'abandi bandi ntiwahawe martelitere umuco uri ku ijambo ry'uno munsi nta nubwo wahawe John Wesley yigishije ukweza ruteri yari yarenganye kandi umuco uza uko tuwukeneye Imana yarabivuze kandi ibyo ntibitu kugururiwe kuko ibyo babi bihishijwe amaso yabo gushika umunsi Imana izoshobora kubishura ndibaza ibizoba tumaze kugenda ego ndemeje ko hari byinshi kurusha tutazi ko na kimwe ibyo nibyo hari bimatanishije ishashara ndwi namba gusa dufashe igitabo cyose kibyahishuriwe Yohana kimatanishijwe ishashara nyuma y'icyo gitabo nta nubwo ari ntibyanditswe mu gitabo kandi ibyo bimatanishije ishashara bitegereza kuguruka mu gihe cy'iri shengero kandi amabanga ndwi y'Imana azotegerezwa kumenyekana kana yo no kwipfuje gusa kubibandanya muri uru rushana rwose kandi ntabiheza ego mugenzi bihendwe byishengero nuko Danieli yayumvise imituragaro kandi akabuzwa rero Yohana yumvise amajwi kandi iki gitabo cy'amatanishije ishashara rero inyuma ku gitabo hado mwemwe ikimenyetso n'ibimatanishije ishashara ndwi ariko mu minsi y'uguhishurwa kubw'ibyo bimatanishije ishashara ibanga ry'Imana rizoba ari herahejwe mu yandi majambo Imana izomenywa mu ishengero ryayo sabantu batatu ariko nk'umuntu umwe ibanga ry'Imana rizoba ari herahejwe kandi igihe ibyo bizohishurwa rwose rero amabanga ndwi azoshobora guhishurirwa ishengero kuko muri iyo ishengero rizoba ririko riraba munsi y'uguhumekerwa kwa mwemu yera we yinjira kandi asohoka hanyuma twereka ibimenyetso yuko ari muzima kandi ari hagati yacu aba hagati yacu hanyuma rero ko turiko turasenga Kristo muzima ari hagati yacu nimuzigere murondera amashengero maniniya n'ibintu bininiya nitwagera kuri kijya cha Panekoti uzobona neza neza aho bananiriwe ishengero nyene Laodikia risigura umutunzi udakenye ikintu na kimwe kandi ugenda menya umutindi mpumye umworo kandi nta byuzi murabona bakurikiye amafaranga menshi n'inyubako n'ibindi bintu bindi igishengero ryamye na ntajyo ryajyanywa n'isi kandi hano ngaba banswe n'abantu bose birukanywe mu mayira ahantu hose bashobora kuba nimusoma Abaheburayo 11 kandi mufate imirongo ya 6 canke y'8 yanyuma yacu ingene bayerera mu bugaro bwa kandi bambaye isato z'inama n'iz'impene rero baburaniwe kandi bababazwa kandi bagirirwa nabi abo bantu hariya mbega igishinga naye cyacu kizohaguruka kibatsindishe gute mu minsi y'urubanza murabona abo bantu muri ico gihe ubu muri iki gihe cy'ishengero dufite amashengero ndwi ubu nshaka kuyashyira mu kibanza siniyumvira ko mushobora kubibona ku bino nkumbure bamwe muri mwebwe bo bishobora ndabikekeranya cyane ariko ndagerageza kubikora ndazi ko mudashobora bicaye hano gushapa ibihendwi by'ishengero ndazi kubifata ndaza kubifata mu ntoke kugira ngo mubitahure itangura ishengero ritangura kuri Pentekoti mbega ari umuntu n'umwe yoshobora guhakana ibyo oya mugenzi ishengero ritangura kuri Pentekoti n'imihezagiro ya Pentekoti kandi ryashyizweho na Yesu Kristo kubandanya gushaka ku munsi wa nyuma n'ubu butumwa nyene n'iyi mihezagiro nyene ikorera muri twebwe igikorwa cy'ishengero giwe cya nyuma ni Mariko 16 nimugende ku isi yose mubwire ubutumwa bwiza ibi bimenyetso kurikira bizeye ubuhehe ku isi yose kuri bande icyarimwe cyose umwirabure w'inginagina umuhondo umuzongo icyarimwe icyarije cyose mubwire ubutumwa bwiza icyarimwe cyose ibimenyetso bizo kurikira bizera rero rino joro turajya kubigaruka ko gusa dutangure gukata mu ijoro buri joro dukata ikimanyu kinini ya cyayo gushaho dushikiriye igihe cy'ishengero ryacu ubu tubonye yuko icyo ari gikorwa ciwe rero igihe cya mbere cy'ishengero cyari cya Efeso igihe cya kabiri cyari cya Simuruni igihe cy'ishengero cya gatatu cyari Perugamu igihe cya kane cy'ishengero cyari Tuwatira igihe cy'ishengero cya gatanu cyari Sarudi igihe cya gatandatu cy'ishengero cyari Philadelphia kandi igihe cy'indwi cy'ishengero cyari Laodikiya rero igihe cya mbere cy'ishengero cyatangwe nko mu mwaka wa 53 inyuma ya Yesu Kristo igihe Pawulo yashinga ishengero muri Efeso muri za ngendo ziwe z'imvugabutumwa yashinze ishengero muri Efeso ishengero ryo muri Efeso kandi yari umwungere waryo gushika igihe yacibwa umutwe mu mwaka wa 66 bimutuma amara nk'imyaka 22 ari umwungere w'ishengero ryo muri Efeso amaze gupfa rero tubwirwa ko uwera Pawulo cyangwa uwera Yohana w'Imana yabaye umwungere w'iryo shengero kandi aritwara gushika muri iki gihe kandi igihe cy'ishengero cyashize mu mwaka w'1977 wijana na 70 rero inyuma y'igihe cy'ishengero cyo muri Efeso kuva mu mwaka wa 53 inyuma ya Yesu Kristo gushyira mu mwaka w'ijana na 70 inyuma ya Yesu Kristo rero haciye hatangura mu gihe cy'ishengero gisumuruna cyamaze igihe kuva mu mwaka w'ijana na 70 inyuma ya Yesu Kristo gushika mu mwaka wa 312 inyuma ya Yesu Kristo rero haza igihe cy'ishengero giperugamo kandi igihe cy'ishengero giperugamo cyatanguye mu mwaka wa 312 hanyuma gushika mu mwaka wa 666 inyuma ya Yesu Kristo hanyuma haza igihe cy'ishengero gitwatira kandi igihe cy'ishengero gitwatira cyatanguye mu 666 gica kibandanya gushika mu 1520 byabihe by'umwiza hanyuma rero igihe cy'ishengero gisarudi cyatanguye mu 1520 gushika mu 1750 igihe cy'abaruteriyano hanyuma kuva ku 1750 igihe cyakurikiye cyari icya Philadelphia igihe cya Wesley cyatanguye mu 1750 gushika mu 1906 hanyuma mu 1906 igihe cy'ishengero gera Laodikiya cyaje kandi sinza ko kizoherera ariko ndavuze ko kizoherera mu 1977 ndavuze gusa si umwami yabimbwiye ariko ndabivuze gusa bijanye n'iyerekwa neretse haraheze imyaka myinshi yuko bitanu muri ibyo bintu byamaze muri ibyo ndwi kuba ku bijanye n'abantu bangahe bibuka iryo yerekwa mu ishengero by'ukuri navuze yuko ukuntu Kennedy yari no gutorwa muri aya matora ya nyuma ukuntu abagore bokemerewe gutora ukuntu Roosevelt yari kwinjiza isi mu ntambara ukuntu Mussolini yari gufata Ethiopia ugufata kwiwe kwa mbere kandi yari kugifata iryo ryari kuba iherezo ryari yari gupfa inyuma y'ibyo ukuntu imizerere yari gutangura hanyuma byose byinjire mu bukomunista imizerere ya Hitler kandi Mussolini n'ubuko n'ugukora kw'abanazi n'ibindi byose byuguye mu bukomunista kandi imyaka 11 imbere y'ibyo byavuze ko twari kuja mu ntambara n'ubudage kandi ubudage bworosi ngupfa inyuma y'iziboneka umurongo Majino byobaye uko nyene byavuze rero inyuma y'ibyo bwoje gushira ibyo kohogera aho ubwenge bwo kongerekanye cyane gushika aho bokorimo doka imiduga izose cyane n'igi igihe cyose kandi iryo yerekwa ryavuze ngaha nyene aho ishengero rya Kristo riri ubu bwa kera uburaro bw'impfubyi Charles Kerne birashoboka mu nyubakwa rino joro yaba muri ico kibanza ico gihe umunsi w'iyinga umwe mu gitondo nk'isaha imwe byarabaye kandi yavuze ati rero azoba ho yuko bazovumbura imodoka badakeneri vora muri yo izoyobogwa n'inkomezi z'inaka ubu barayifise barayifise ubu mu nkomezi za sumako kuyobora kwa radare mbere niba gushira gusa radare yawe ahuja irakujana wowe nyene nitegeza kuyiyobora ubu kandi avuga ngaho hati kuri ico gihe azobaho umugore ahambaye azohagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yari yambaye kandi wakaranga ariko yari mubi mu mutima kandi narose mu buryo budasanzwe iryo yerekwa mbere urupapuro rw'umuhondo yavuze riti birashoboka icengero katolika kandi abo bagore kwemererwa gutora byofashije gutora umuntu atariwe muri kino gihugu kandi nibyo bakoze neza na neza ubu ryavuze riti iryo ryo bayitanguriro ubu ikindi kintu ryavuze yuko hanyuma buno nyene inyuma y'ibyo nabonye rino hanga gikintu nk'ikintu gisha atamyose yabaye gusa uduce duce ubu nimba ibyo bintu byamaze kuba niko niki kindi kizoba turi ku ico nico gituma ndi ngaha rino jono ngerageza kuzana ibi no kubyereka abantu bije personville kuko ndategura guja mu bikorane vuba ubugira kandi sinzi umwanya nohamagarwa canke njanwe jewe nitubizi kandi ndashaka kumenya ntagekeranya yuko ndi kureka ishengero rimenye igihe tubayemo kuko imana mushobora byose izobi marurako ubu ishengero byose muri aya mashengero bijanye n'ibyanditswe hariya byagize umumarayika kandi umumarayika yari nibangahe bazi icyo umumarayika bisigura ni intumwa kandi hariho abamarayika ndwi ku mashengero ndwi bisigura intumwa ndwi ubu kandi zari nyenyeri mu kibanza ciwe kandi mu kiganza ciwe izi cumi na zibiri izi nyenyeri ndwi zerekana umuco w'ukubaho kwiwe mu munsi w'umwiza tubayemo nk'uko inyenyeri zerekana izuba ku isi riziha umuco wayo kugira ngo dushobore kugendagenda hanyuma tugendagende no mu ijoro ubu rero tubona yuko muri icyo gihe umwe wese muri abo bamarayika yari afise igihagararo n'ahantu kandi bene data rino joro ntitubishikira kuko turazi uyu mumarayika w'ishengero rya mbere ariko kigiye kuba ikintu cy'ibanga kandi cy'ubwiza kumenya no gukura muri kahise imbere yanyu abamarayika baya yandi mashengero mumarayika w'ishengero rya mbere yari uwera Pawulo yaritanguje intumwa ya mbere y'Imana umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso yari uwera Pawulo ishengero ubu igituma jewe ubu abandi murashobora kutabemera ariko nicaye hariya iminsi n'iminsi muguhumekerwa gushika numvise mpemu yera anshika ko hanyuma aransiga kubw'ibyo nicyo gituma nzi murabe aba bantu batowe nimba uzi kahise bari aba bagabo mfise ngaha kandi nzi kubwo guhishurirwa ko bari abamarayika ku mashengero bari bafise igikorwa kimwe nk'icyo bakoze ku itanguriro kandi icyo gikorwa ntigishobora guhinduka gitegerezwa kumera nk'icyo kuri Pentecoste hose ubu abize kahise bicaye ngaho bagira banke ibyo mvuga kuri uyu muntu ariko ishengero ry'isumuruna Irene niwe nzi yuko ari umumarayika w'icyo gihe Polycarpe benshi muzovuga yuko yari Polycarpe ahubwo muvuze ko yariwe ariko Polycarpe yishimikije cyane ku idini no kuri Katolika ishengero ryari rije ariko Irene we yari umuntu yavuga mu ndimi kandi yari afise inkomezi z'Imana kandi ibimenyetso byakurikirana nawe yari umumarayika w'umuco w'Imana kandi yaronse umuco inyuma y'uko Polycarpe yari amaze kubambwa canke kwicwa nabi kwicwa niho Irene yari umwe mu bigishwa biwe kandi Polycarpe yari umunyeshuri w'uwera Pawulo canke uwera Yohani kandi rero Irene yafashe ikibanza ciwe hanyuma azana umuco kandi umumarayika w'umuco w'iperugamo yari uwera Martin ahambaye sinizera yuko hari umuntu yigeze abaho ku isi ahambaye havuye Yesu Kristo kurusha uwera Martin ubushobozi abicanyi baje kuri we ngo bamuce umutwe yizera ibimenyetso n'ibitangaza n'umugisha wa Pentekoti. Nuko igihe bagenda bari bagiye kumwica, yakuye ikoti ryiwe aca aberekeza ko izo sigiwe. Nuko umwicanyi asokoye inkota ngo amuce umutwe, ubushobozi bw'Imana bwaramuhenuye bumushiburira kure yiwe, acagenda yaburira ku mavi yiwe ngo amusabe. Amina yari umumarayika kwishengero. Ibindi bintu murabe ingene ya umwe muri bene se yari yamanitswe, yari mu nzira yo kuja kumurondera kuraba ibyari byabaye. Nuko ahashitse bari bamumanitse, yari arambaraye yapfuye n'amaso yiwe yaturumbutse. Yaramwegereye maze agwa apfukamye, aca arambika umubiri wiwe kuri we mu gihe cy'isaha asenga Imana, maze ubushobozi bw'Imana buza kuri uwo muntu, aca arazuka amufata ukuboko maze ajana nawe ubwo nyene. Ibyo ni kahise nakujya nyene kwa George Washington, Abraham Lincoln cyangwa undi uwo ari we wese, ni kahise. Yego mugenzi Wera Martin yari umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo, aho ubukwe bwayo bwa bashikanye mu gikatolika inyuma yawo. Umumarayika w'ishengero ry'Itwatira yari Korumba. Umumarayika w'ishengero ry'Isarudi, ishengero ryapfuye, ijambo Sarudi uwapfuye ryazananye izina atari izina ryiwe, ariko izina ry'uko ubaho kandi warapfuye. Murabe ingene bazanye uwo mubatizo muri icyo gihe, murabona byavuye aho. Umumarayika w'ishengero ry'Isarudi yari Martin Luther wa mbere mu bahindura ibintu. Umumarayika w'ishengero ry'Philadelphia yari John Wesley intumwa. Umumarayika w'ishengero ry'Laodikia ntaramenyekana, bizoba umunsi umwe, ariko nkumbure ku isi uri n'ugutwi amenya uko iki ari icyo gihe tubayemo. Imana izoca urubanza rwabyo. Rero muraba ubu kandi tugira twegereza ibyanditso, tugaruke ku gihe cya mbere cy'ishengero. Ubu nashaka naronse ibintu bike byanditswe hano, nashaka ko mwumviriza mu bwitonzi. Ishengero ryo muri Efeso, ibikorwa by'ishengero, iby'Imana yaciriye ku iteka, byari ibikorwa bitarimwo urukundo. Impera yabo yari igiti cy'ubugingo. Ishengero ry'Isimuro na ryari ishengero rihamwa ryaciye mu mibabaro, impera yaryo ni igisibo cy'ubugingo. Ishengero rya gatatu Perugamo, igihe cy'inyigisho y'ikinyoma, ikinyoma cya Satani kandi n'intango ya Papa. Ukwabirana kw'ishengero na leta yari manu inyegejwe y'ibuye ryera. Ishengero ry'Itwatira ryari ishengero ry'uruhendo rwa Papa, igihe cy'umwiza, impera n'ububasha bwo kuganza amahanga n'ikinyenyeri cyo mu gaturuturu n'inkewa zahaciye. Ishengero ry'Isarudi ryahindutse mu gihe cy'ihinduka, ivugabutumwa rihambaye canke atari ivugabutumwa, ariko amazina yanyegejwe. Bari bafise amazina yabo ubwabo, kandi impera yari impuzu zera n'izina mu gitabo cy'ubugingo. Ibizoca mu rubanza twari dufise uyundi munsi, igitabo cy'ubugingo nico uzocirirwa mu rubanza. Abera barazamurwa bakajanwa badaciye mu rubanza ntibazorucamwo. Igihe cy'ishengero ry'Philadelphia cyari igihe cy'urukundo rwa bene data, igihe cy'igikorwa gihambaye, kikaba kandi igihe kivuga ubutumwa rikomeye umuryango wuguruye. Kandi impera yari inkingi uguhishura amazina y'Imana kwari kuba nko muri iki gihe. Igihe byarangira hari nko mu 1996, ni byiza cyane. Igihe cya Laodikia, ishengero ryari akazuyazi ritunze rihagijwe n'ibintu byaryo gihagije, ariko ryari umutindi umwori mpumye, ryafutanye kandi riramenya. Kandi impera yari kwicanana na data ku ntebe y'ubwami kuwanesheje icyo gihe. Rero mu buryo burambuye iri joro nk'ijoro, kugira ndabareke gatoya ibyerekeye igikorane cya rino joro, tugiye gufata igice cya kabiri igihe cya mbere cy'ishengero. Ubuto yarayishuwe kandi turazi uwo ari we n'Imana. Rero igihe cy'ishengero gitangura nk'uko nabivuze hafi mu mwaka wa 1953 gushika 170, kandi urudome A, igisagara cya Efeso, ni kimwe mu bisagara bitatu bikomeye byo muri Aziya. Kenshi cyitwa igisagara cya gatatu cy'ukwizera kwa Gikristo. Icya mbere cyari Yerusalemu, icya kabiri Antiyokiya, n'icya gatatu Efeso. Che, igisagara gikomeye mu rucuruzwa n'ubudandaji. E, leta yari Roma fe ururimi cyari Kigiriki abahinga mu byakahise barizera Yohana Maria Petero Andrea na Filipo ko bose bahambwe hariya kandi Efeso yamenyekanye ku bw'ubwiza bwacu ubu Kristo bwo muri Efeso bwaraho abayuda baba muri Efeso kandi bwagaragaye nko mu mwaka wa 57 canke 53 canke 55 inyuma ya Yesu Kristo ubu Kristo bwatangujwe hariya n'uwera Pawulo hanyuma uwera Pawulo yamaze imyaka 3 muri Efeso ukwigisha kwa Pawulo kwazanye impinduka idasanzwe muri Efeso ibikurikira Timoteo niwe musenyeri wa mbere w'ishengero ryo muri Efeso. Pawulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso. Mu gihe cya Pawulo ryari ishengero rikomeye. Efeso bisigura izina nyene Efeso risigura kureka. Kuruhuka. Gusubira inyuma. Byahamagawe n'Imana ishengero ryasubiye inyuma. Imana yemeye ubwa mbere ibikorwa byabo ubutame bwabo n'ukwihangana kwabo Imana yaragaye uko bari babayeho mu kureka urukundo rwabo rwa mbere mu gusubira inyuma no gutagaragaza umuco Efeso ntiryari ishengero ryazimijwe ryananiwe ubwaryo mu kutabandanya mu rukundo rutunganye incamake ya Efeso ibyamwa bitagira urukundo byasubiye inyuma amasezerano paradizo yasezerani uzonesha mubera wo muri Efeso mu gihe cy'ishengero irimwo igiti cy'ubugingo ngiki kintu cyiza igiti cy'ubugingo kivugwa inshuro zitatu mu itanguriro inshuro zitatu mu byahishuriwe Yohana ubwa mbere byavuzwe mu itanguriro hari muri Edeni kandi Kristo yari icyo giti inshuro zitatu cyavuzwe mu byahishuriwe Yohana cyari Kristo muri paradizo yo ibyo biranuze Imani hezagire ubu tugira dutangura igice cya mbere cya Efeso cyangwa umurongo wa mbere w'igice cya kabiri ishengero ryo muri Efeso andikira umumarayika mu ishengero ryo muri Efeso utufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi byiza habo Yohana ni intumwa muri kijya gihe ugendagenda hagati muri ibiterekwa kw'amatara ndwi byiza habu yari Yesu Kristo Imana nye n'ubushobozi ariko arakora iki ntiyavuze yuko yari karagendagenda mu giterekwa kw'amatara kimwe yari kagendagenda hagati mu biri byo byose ibyo bisigura iki yuko yari Imana nyenejo no munsi n'ibihe bidashira kandi muri buri gihe cy'ishengero kuri buri wizera aza kuri na mpemu yera kuri buri gihe kandi kuri buri muntu wa wundi nyenejo uyu munsi n'ibihe bidashira afise mu kuboko kwiwe kw'iburyo ukuboko kw'iburyo gusigura iki ububasha n'inkomezi byiwe afise mu kuboko kwiwe kw'iburyo musi y'uburongozi n'umandwi kubihendwa iby'ishengero yo ndakunda ibyo nimumwitegereza agendagenda hagati y'ibihendwa iby'ishengero Kristo yimenyekanisha ku bantu biwe musi muri ibi bihe by'umwiza musi muri buri gihe mu gihe cy'ishengero ryaronse amategeko ryishingiye maze risohokana hanze hanyuma bamwe bafashe inzira imwe abandi bafata iyindi ariko iryo shengero ry'inkwewa iracabandanya kandi Kristo yakoranye n'abagaragaza ijambo ryiwe arirongora muri ivyo byose biroroshe kubona ingene twaronse ivyo dufise uyu munsi igihe utanguye kwiga ibi ubu ngaha ku itanguriro ndizera yuko mwebwe mwese mushobora kubona ngaha hejuru nigihe cy'ishengero kimwe arico Pentekoti igihe cya kabiri cy'ishengero cya gatatu cya kane cya gatanu cya gatandatu igihe cy'indwi cy'ishengero ubu namba mubona neza ibishengero ritangurira kuri Pentekoti ni bangahe bizera ibyo murabona ibyari kuri Pentekoti rero turitegereza ishengero mu gihe risubira inyuma itangura kuzimanga na buke buke gahoro gahoro buke 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 biri hasi nk'uko ishengero ry'ukuri risohoka. Nero Kristo ntacyo bitwaye uko ishengero ryo bari toya gute aba babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanjye nzoba ndi hagati yabo igihe bakoraniye hamwe mwiki mu izina rya Methodiste, mu izina rya Baptiste, izina rya Pentecoti, izina rya Yesu. Ahariho hose babiri canke batatu bakoraniye ntacyo bitwaye uko boba bari inkwehwa gute kandi bazoba ari bakeya gushika mu minsi ya nyuma. Yavuze hamwe yoje vuba maze agacira hagati igikorwa canke nta muntu n'umwe yorokoze kubwizamurwa abo babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje. Ubu umuco wa mbere intumwa rero turabona iyi ni intango Pentecoti ni ariko iragenda agenda impande n'impande y'amana nyine ihambaye bya bimenyetso nyine bihambaye byategerezwa gushika muri ibi bihe byose kuko yagendagenze muri buri gihe ahezagira iki abantu biwe bakoraniye hamwe mu izina ryiwe. Nshaka yuko mwitegereza ibi mu gihe duca mu ishengero. Iri shengero ryari rifise izina rya Yesu, iri shengero ryari rifise izina rya Yesu, iri shengero ryari rifise izina rya Yesu. Hanyuma iri shengero ryarabitakaje, iri shengero ryarasohotse igihe cy'abaruteri n'izina ubayemwo ariko warapfuye kandi barabandanya gushika ku mpera y'iki gihe. Kandi hagati muri iki gihe n'iki gihe hariho irembo ryuguruye rigarukana kandi iryo zina mu ishengero. Ubu mwitegereze maze murabe nambi byari kuri nyuma y'uko tubironga ngaha mu byanditswe ari hagati mu bihe. Rero ejo mu ijoro nzogerageza gutegura ngaha kugira twese dushobore kubibona kandi nzomanuka nkumbure ejo kumuhinga mu hanyuma nshape zimwe mu nteguro nshaka kubabwira. Kandi nambo ariwe wese yaronse inkuru muzizane canke fata ibyo mwanditse hanyuma mumanuka aho basomera ibitabo canke ahantu hadaka maze muronke nyankuru hanyuma muyisome maze murabe namba ibi ari ukuri. Ubu umurongo wa mbere ariko arakora iki? Ariko baramuza andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso kuri Yohana tufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi by'inzahabu n'indamutso. Ubu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu arabategeka ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe kandi yuko udashobora kwirengagiza babi ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo usanga arabanyabinyoma. Murabona kujya gusubira inyuma kwaratanguye kugaragara muri iki gihe cya mbere kwaramaze gutangura neza hariya kuko abatoranijwe n'ishengero ry'ukuri bashaka kugumya amabwirizwa ya Bibiliya no kugumya amajambo Yesu yavuze mu gishinga naye ciwe bari baratanguye kwitandukanya. Ikintu kina akagitangura gushika kandi abigisha b'ibinyoma bari bamaze guhaguruka abantu bigisha ibinyoma bihushanya n'ibyanditswe bagerageza kuzanamo ikintu canke kongerako. Nico gituma yahaye iri shuri gwe ishengero hanyuma aravuga ati uwari we wese azokurako canke kongerako umugabane wawe uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo ubwo ni ubuzimire mwene data gusa ntukore ku ijambo ry'Imana gusa nacyo bitwaye uwari we wese byobabaza canke icyo bibabaza bivuge gusa uko ariko kose nk'uko byanditswe ngaha. Iyo niyo nzira ntidukeneye ikindi kintu gihambaye, ntidukeneye umupatiri n'umwe canke ikintu icyo ari cyo cyose cyo kubidusigurira. Imana mwemu yera niwe musobanuzi atanga insobanuro. Ubu namba mwitegereje neza wiyambuye amadayimoni hanyuma ukabona ubuhanuzi abahanuzi b'ibinyoma inyuma y'uko bamaze kugaragazwa ko bari abanyabinyoma bafise ishusho yo kuba Imana. Murabona ukuntu ishengero ritangura kugira amategeko bishiriyeho muri ico gihe batangura guca intege abantu bari munsi y'uguhumekerwa kwa mwemu yera batangura gutuma abantu babakekeza. None Yesu ntiyavuze ati murahiriwe igihe muhamwa kubwo kugororoka? Ntiyigeze avuga gutangura kuba abanyamigenzo. Yavuze ati nimuhimbagwe kandi munezegwe cyane kuko n'abahanuzi babitangiye imbere barabatoteje. Yavuze yuko yari mu buhigwe muri Matayo 5 murahiriwe yemwe kuronka abantu babakekeza ko mizeye umwami Yesu n'umuhezagiro gusa kubaronka babivuga gusa ni igihe bariko baravuma bariko bazana imihezagiro y'Imana kuri wewe bibagarukako nuko byabaye kuri Balamu kiriya gihe byabagarutse ko igihe bagerageza kugukekeza uri umukristo yemwe bibagarukaho kandi Imana itanga umuhezagiro kuko murahiriwe mwebwe muzohamwa muhogwa izina ryanje kubw'izina ryiwe murahiriwe. Rero dutahuye yuko bashatse gutangura no kwinjira mu ishusho yo kubaha Imana. Rero noshoboye guhagarika ngaha maze nkavuga ikintu kimwe izere yuko nzobikora. Naratanguye yuko mwaratahuye yuko umubyuro wose rero mukozi w'Imana mwene data suzuma ibibi buri mubyuro wose ubyara amahasa nka kujya Yakobo na Rebeka babyaye amahasa. Esau na Yakobo nshatse kuvuga Isaka mu gishingo cya Isaka na Rebeka mu gishingo cya Yakobo. Isaka na Rebeka babyaye amahasa. Se yaruba Imana na nyina yaruba Imana ariko babyaye abahungu babiri Esau na Yakobo. Rero bose barasenga ariko Esau kubijanye n'ibikorwa n'ibikenurwa gukurikiza amategeko mwiza yari nkumbura umuhungu mwiza muri byose kurusha uko Yakobo yari. Mbega mwari mubizi Yakobo yari umuhungu muto yakunda kuba ari kumwe na nyina kenshi ariko Esau yarasohoka maze agakora yarasohoka maze akaja guhiga inyama y'inyemera kugira ahese wiwe ashaje atabona wari umuhanuzi yaragerageza kumwitaho ariko Yakobo we yari afise gusa ikintu kimwe mu mutwe arondera kuba samuragwa ntiyitahe ibyo byomufasha kugira aronke canke icyo yari gukora. Ikintu nyamukuru mu buzima bwiwe cyari ukuba samuragwa kandi Esau yarabyanka. Ubu ntimubona umuntu w'umunyamubiri igihe umubyuro uje hari imigwi ibiri y'abantu iva muri buri mubyuro. Hari umuntu w'umunyamubiri aza akaduga kuri arutara akavuga ati ego mugenzi ndakiriye Kristo nk'umucunguzi wanje. Azosohoka hanyuma n'iki kizomushikira ikintu cya mbere muza azoca yinjira mu ishengero ryiza rikanye rigendera ku mategeko kuko yiyumvira ati yemwe niyunze n'ishengero nzoca mba mwiza kurusha umubanyi. Mbega sindi mwiza gusa nkanaka mbega niriye tandukane ruriho mu gihe ndi umunywanyi w'ishengero kandi natura ibigabitanyo byanje yemwe biratandukanye rwose. Utegereza kuvuga ubwa kabiri utegereza kuronka ubusamuragwa. Kandi Yakobo ntiyigeze arazwa ishinga nuko bo mutwenga yashaka kujya busamuragwa kandi ntiyigeze arazwa ishinga ninge nazoburonka. Ubu abantu benshi ntibashaka kuronka ubusamuragwa kuko biyumvira ko ari iby'agaciro gatoya. Ntibashaka gupfuka amaburi kuri arutari ngo baboroge gatoya cyangwa ngo bagende badasize imfungurwa zikwiye n'ikintu kinaka kindi. Bo ntibashaka kubikora. Abagore benshi murabizi n'amarangi bibaza yuko hamwe borira boshobora kuyakurako bagategerezwa kuyasubiza ko yemwe ba ni kandi sinabivuze nk'ukurogota nibaza ko bitumvikana nk'uko ariko nukuri ntibashaka kuvuka gushasha kuko ukuvuka gushasha ari umwanda ni nk'ukundi kuvuka ariko kose n'umwanda sindaje ushinga naho kuva namba ari mu nzu y'ingurube canke mu bigega canke namba ari mu cyumba cyo kwa muganga gishajwe n'iroza n'umwanda kandi no kuvuga gushasha n'umwanda amina kuzogutuma ukora ibintu utibaza ko wakoze uhagarara mu ikona hanyuma uvuze ngoma cyangwa ukaririmba uti ishimwe ku Mana haleluya Imana ishimwe ku Mana yemwe uzokwigenza nk'umushikuzi. Uko niko byabaye ku ntumwa uko niko byabaye ku nkumi Mariya yigenere nk'uwaborewe yari gitsitaza mu bantu ariko bisaba kubora kugira ubuzima buboneke. Amina ikintu kidapfuye ngo kibore ubuzima ntibushobora kukivamo umuntu adapfuye ngo ibyiyumviro byiwe bwite bibore. Kristo ashobora kwinjira mu mutima wawe igihe ugerageza kwiyumvira kubwawe uti rero ngiye kuri arutare hanyuma mvuga uti ego mwami ndi umuntu ameze neza nzokwakira nzotanga ikigira cumi cyane nzokuriki. Utegerezwa gupfa neza ukabora hariya ku byiyumviro byawe. Reka mpemu yera ndongore maze akore guse icyariro cyose ashaka kubwanyu aronke ibiboze n'ibyo ibyo byumvikane nk'ibiteye ubwoba sukurogota ariko n'ukuri nubwo buryo bwonyine nzi bwo gusohora ikintu kugira ngo ndakibumvishe. Nibibaze ki byaruta ujya mugwe abayuda bari bashizwe hejuru ujya munsi nko kubona aba bantu basohoka hirya n'iminwa ididinganya murazi ico udizenganya ari izindi n'imibigenza nk'abantu baborewe ibyo nibyo neza na neza ico bariko barakora basa nk'ababoze hanyuma yavuze ati mbega abo bantu ntibanyoye vino shasha ariko inyuma yaho umwe agarutse kuri we yavuze ati reka ibi bimenyaka ni kuri wewe kandi utewe ugutwa amajambo yanje aba ntibaborewe nk'uko wibaza ariko yagiye mu canditswa ati ibi nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli kandi bizoshika mu minsi ya nyuma niko Imana ivuze iti nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri bose uko ni ku ishengero ryavuze ubwa mbere nibangabe bizera ko Imana idafite itanguro n'iherezo rero nishobora guhinduka rero nambi icyo cyari cyiyumviro cy'ishengero ku itanguriro nibwo bwoko bw'ishengero tuzogira ku iherezo ntashobora guhinduka none ni gute muzohindura kuramukanya cyangwa kumijagira cyangwa ikindi kintu kitigeze kiba neza na neza hariya umwe wese muntu umwe yasubiye neza na neza kuri ibyo inyuma yaho koreye ibi bintu byose bya mwemu yera yabamanutse ko Petero avuga ati mbega ari uwo ushobora kwima amazi abahawe mwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe hanyuma babwira kubatiza mu izina ry'umwami Yesu ibyo ni ukuri Pawulo yaragiye maze asanga abantu bariko baravuza impundu bariko bagira igihe cyiza umugwi w'ababatisite bahe icyubahiro Imana hanyuma avuga mu byakozwe n'umwa 19 yavuze ati mbega mararose mwemu yari igihe mwizera bavuze ati ntitwari bwumve ko yatanzwe avuga ati mwabatijwe mwatizoki bavuga bati twabatijwe n'ujya nyene yabatije Yesu Yohana umubatizi yavuze ati egome ntibizosubira kubaho ubwira kandi murabona Petero yabishize ku ikimenyezo ku munsi wa Pentekoti yarafise urufunguruzo murabona yavuze ati ntibizokora kandi mutegereza kubatiza ubwira kandi rero yarasubiyemo kubabatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo arabarambika ko ibiganza maze bararonka inyishu nyene nk'izo baronze ku itanguriro mwemu yari yabamanutse ko batangura kuvuga mu ndimi no kuvugishwa rero iryo niryo ryari ishengero ryo muri kiriya gihe rero bitangurira neza na neza hano ku itangurira ndaza ukwihangana kwawe wihangana bikabije ndabizi ko rero wibuke ndugendera hagati y'igitereko kw'amatara ndazi kwihangana kwawe n'ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'urukundo rwawe n'ibindi ndazi ibyo wakoze byose kandi ndazi yuko wagerageje aba bantu biyita abantuzi n'intumwa maze ubona yuko ari abanyabinyoma yo ibyo ni byiza sibyo sinshinzwe ibyo we ni yavuze ko ari abanyabinyoma ariko bibiliya yavuze iti gerageza umuntu asangwa muri mwebwe hari uwo mvugisha jewe uhoraho nzomwimenyeshereza mwiyerekwa mvuganire nawe mu nzozi kandi icyo azovuga kikaba rero muze mumvirize ntimuze mumutinye murabona kuko ndi kumwe nawe ariko kitabaye rero ntimuze mumumvirize icyo kizoba kitavuzwe nanje murabona nambara ijambo ryiwe kizoshika rero basanze aba bantu batigeza kuko bibiliya ivuga murabona bariko bagerageza kuronka ikindi kintu ndashaka ko mwiyumvira kuri ibyo ubu mu gihe tugera ku ijambo rihambaye mu kanya gatoya ubu rero yavuze ati ndabona icyo ko ufise ubutame no kwihangana nabo warabagerageje kandi usanga atari ntumwa sibo rero nk'uko navuze ngo itangura imbere y'uko dutangura kuri ibi kandi umubyuro wose uzana amahasa umwe n'umuntu wa mwemu uyundi n'umuntu w'isi nifatanije n'ishengero rero ndi umuntu mwiza nk'abandi kandi ibi nibyo uyu mubyuro wakoze ibyo nibyo umubyuro wari we wose ibyo nibyo Luteri yakoze ibyo nibyo Irene yakoze ibyo nibyo Koromba yakoze ibyo nibyo Wesley yakoze hanyuma ibyo nibyo Pentekote yakoze uko nyene murabona ingene bagiye babibye bubatse amashengero yabo n'ingene babandanije hamwe n'ibibanza bitanu byiza kandi yo mana we barahaguruka bagasubiramo nemera z'abigisha ndizera mu ishengero katolika ry'iroma no gufatanya kw'abera umuntu wese yizera gufatanya n'abera bapfuye ni umunyamizimu ikintu cyose cyifatanya n'urupfu ni umugwanizi uku ni ukuri dufise umuhuzo umwe hagati y'imana n'umuntu uwo ni umuntu Yesu Kristo ko n'ukuri ibyo nibyo Petero yavuze hanyuma mwebwe akunze abakatolika kamwita papa wa mbere kandi Petero akaba umupapa wa mbere yagendanye na Yesu hanyuma yaravuze ati nta wundi muhuza hagati y'Imana n'abantu kandi aba bantu bifitiye abandi 1,100 uyu munsi kuko kuko ibyahindutse cyane nambi shengero ritihenda kandi ridahinduka kandi misa yanyu yose isoma mu kiyati ni kubwibyo ntibizohinduka nibiki byabaye ni hehe muri gera mubona nemera zintuma muri bibiliya nambi intumwa zari zifite nemerizo zoba ari zo zose zari mwihane hanyuma umwe wese muri mwebwe batize mu izina rya Yesu Kristo ubwo ariko bw'ibyaha byanyu nta yindi nemera numvise bari bazi cyangwa bigeze kuba basubiramwo ariko hageze ku mashengero yera y'Abaroma hamwe n'ibindi bintu kandi Imana data mushobora byose arinda isi n'ijoro ibyo ntibifise ishingiro murabona ko n'ukuri ntibiri muri bibiliya nta kintu nk'ico mu byanditswe ni nemera bishiriye ariko ni amasengesho yose n'ibindi nibyo bishiriye ubu turashobora kubona yuko abaporoti bacu iyo dushitse ngaha baca babitandukanya ko kandi nk'uko Billy Graham yavuze kuyinga abantu baragiye mu buzimire cyane rwose gushika aho bibaza yuko bari mukuri kandi barazimiye uko n'ukuri ndanezeregwa yuko jewe nibyo ndazi Billy Graham yaronse mwe mugera kuri George Jeffries hari ariko muri iyi minsi azobivamo Imana iriko iramukoresha hari yubu kubera arashobora kunyeganyiza burya bwa muwundi wari we wese byamugoye kubwinjiramo ariko urashobora kubona mu nyigisho ziwe yuko hari ikintu kinyegeje inyuma y'ibyo kubwo aba babatisti bahana ukuboko ego mugenzi rero ndazi ibikorwa byawe n'ukwihangana kwawe ndazi ko udashobora reka turabubu naronse ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi ariko wagenzi uyabiyita intumwa kandi atarizo usanga ari abanyakibi yasanze ari abanyabinyoma babimenye gute ntibakoresha ijambo rero namba umuntu avuze ati ibi biri ivuga mu Giheburayo 13:8 iti Yesu Kristo ko ari ejo n'ubu ni ko ari kandi ni ko azokwama ibihe bidashira umuntu yavuze ati emwe iminsi ibitangaza yaheze rero uwo muntu ni munyabinyoma namba bibiri yavuze ati nimwihane hanyuma umwe wese muri mwe watize mu izina rya Yesu kuko ari kwa ibyaha byanyu kandi ahantu hose muri bibiliya havuga uko nyene kandi umuntu wese yoba yarabatije muri mu gihe cya bibiliya yabatije mu izina rya Yesu kandi ubatuma kubatizwa kumijwa kutunzi kandi kindi kintu nk'ico uwo muntu ni umunyabinyoma azoba ari umuhanuzi w'ikinyoma ndizera yuko ntariko ndababaza ibishobisho byanyu ariko jewe mwene data wewe ntushobora gukina n'ibi harageze ko mwambura ayo mashesheti yo mu ntoke hanyuma nk'akiri ubutumwa murabona uko n'ukuri rero nyereka ikintu gitandukanye rekaho umuntu yoba yarabatijwe mu yindi nzira atari mu izina rya Yesu murabona hanze y'ishengero katolika rero namba ubatirijwe muri iyo nzira nturi mu ishengero ry'abakristo uri mu ishengero ry'abakatolika kubera wabatijwe muri iryo umushyitsi wabo wo kuyinga umwigisha w'inyigisho katolika yavuze yabajije ati hari abapoliti bamwe bazokizwa yavuze ati benshi muri bo kubera bafite umwatuzo wacu hamwe n'ibindi bintu nk'ibyo yavuze ati bigira yuko bizera bibiliya ariko bibiliya yavuze ati mubatize mu izina rya Yesu Kristo kandi twabikuye hariya hanyuma dushirayo data mwana na mwemu yera maze barabyemera by'ukuri murabona si umubatizo wa gikristo n'uwa katolika mwarabyumvise nijoro mwarabatijwe mu mubatizo wa gikristo umubatizo wa gikristo Yesu Kristo atari mu yandi mazina rero igice cya gatatu buneza igice cya kabiri ni cya gatatu rero igice cya gatatu ko bagize kwihangana ko babajwe mu izina ryanje ariko ntiwigeze umpeba kubw'izina ryanje mwarabibonye ko bari bafite kwihangana bakorera iki izina ryiwe murabona iryo zina riguma muri rya shengero rero itigereze ibyo igihe turi kuwihinga ukuntu berengetera buke buke no kuja kurindi zina murabona ko wagize kwihangana ko wakoze n'ibindi mu izina ryanje we barakoreye mu izina ryawe ryiwe kugumya izina rya Yesu hejuru y'ishengero iryo ari ryo ryose hejuru y'ikintu icyo ari ryo ryose niribe irya mbere icyo ari cyo cyose bibiliya yavuze iti ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora mu izina ryanje Yesu Kristo ibyo nibyo ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa namba wabira umuntu namba utabishoboye namba buzuye gukekeranya ku bugeni bwabo ntuhezagira ubugeni bwabo na gatoyi murabona namba udashobora kuvuga mu mwidegemvyo byose ndatangaje yuko mubaye umugabo n'umugore mu izina rya Yesu Kristo bareke ni byiza cyane namba udashaka kubabatiza babatize mu izina rya Yesu namba utegereza gukora ikintu kidaka udashobora gukora mu izina rya Yesu kireke umuntu umwe yavuze ati nywa kayoga gakeya nushobora kubikora mu izina rya Yesu rero bireke umuntu yavuze ati kina makarata gatoya nushobora kubikora mu izina rya Yesu rero bireke ibitebo byanduye bishisha kumukino wawe w'amakarata nushobora kubivuga mu izina rya Yesu rero bireke murabona nushobora kwambara amakabutura mu izina rya Yesu rero bireke nushobora kubandanya ariko tu murazi ibyo ndiko ndavuga ko ni byiza cyane nushobora gukora ibyo ibyo udashobora gukora mu izina ryiwe bireke kuko yavuze ati ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhora mu bikora byose mu izina rya Yesu Kristo ni byiza cyane ubu tugiye ku ibyo ni yarabakekeje yarabakeje kubw'ibyo ubu ngiye kuvuga ku kirego ubu ku gice cya kane cyangwa ku murongo wa kane bambe ariko mfite icyo nkungaya ko ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere yo mfite icyo nkungaya ko warihanganye waringangije ibyo ugirirwa ku izina ryanje mbega icyo nicyoba ikintu cyiza kuri iri shengero uno munsi ego mugenzi wagize neza cyane waragize ukwihangana kwinshi kandi warashikamye igihe kirekire ariko ikintu kimwe ni wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ndanezeregwa ibyo byose ndabakeje kubw'ibyo ni byiza cyane kandi nabonye ko wasuzumye abihita intumwa n'ibindi kandi wasanze ari abanyabinyoma ntibisunga ijambo ndanezerwa ibyo ariko hari icyo nkubwaya ko ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere waretse rujya rukundo rwari wari ufise ubwa mbere kubera ibikorane byiza byo mu buryo bwa kera byamwemuyera none watanguye gusa n'usubira inyuma ujya mu bintu by'imigenzo winjirana dawe wa twese ubuhumbyi murabona uyu mugwi w'abantu ngaha kandi umuntu akategereza gusohoka yambaye ikanzu nini ya murazi kuririmba muri korale murazi n'imishatsi bagize ukundi kuna hantu hose n'ibindi bintu byo kwipozora byinshi mu maso maze bakaririmba nk'icyo ntazi hano nta kihe kinini yagiye namba atari kuba igikora nshahura rubesi atangikana ari kuba nahamagaye uyu umugwi nari mu gikora nshabagabo baguze atunga kandi cyari cyabereye ni twari dufise iryo joro nari ngiye kuvuga ntibashobora kukigirira hariya mu ihoteli rero bajanye kuko inyubako ya Horare Robert kandi igihe nari nishe ya Horare akorera hariho umugwi w'abana b'Apentecote yo abasore n'inkumi bafise imyaka 16, 18 bose bahagaze hanze hariya nka 30 cyangwa 40 muri bo bagiye kuririmba ikintu gitoye nk'inki byari bimeze kuri jewe nk'ikintu kimeze nk'ukuguruka bikozwe n'umuntu munaka nk'uko Becky yabikoze Tchaikovsky cyangwa ubwoko bw'ibintu nk'ibyo sindabizi ubwoko munaka bw'indirimbo zimenyerewe rero ngabo bene data bari bagiye gutoza amashikano mu gikorane kandi umwe wese muri aba baregereye kandi bari bafite igikombe gitoye bakorera nkaho bari mumyi hamwe n'ibitebo n'ukwigenza nabi utigeze wumva hagati y'abahungu n'abakobwa kandi bavuga atakwitangira kandi abo bakobwa n'amarangi kuri yashobora gusiga inyubako ya Horare yose kandi hariya bari bameze kujya kandi bakita Apentecote baretse urukundo rwabo rwa mbere ndemeranya atangekana na Dawidi de Plessis Imana nta buzukuru igira oya mugezi dufite abuzukuru b'Abametodiste dufite abuzukuru b'Abatiste dufite abuzukuru b'Apentecote ariko Imana ntabo ifise muri abahungu n'abakobwa ntushobora kwinjira wisunzanye ko cyangwa isoko kuko bari abagabo n'abagabo beza utegerezwa kurya ikiguzi kimwe ngicyo barishe utegerezwa kuvuka nka kujya nyine bavutse Imana ntigira abuzukuru na gatoya uri umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa nturi umuzukuru icyo ni ikintu kizwi neza twagiye mu gikorane hariya kandi hariya hari mu ishengero ryiza rya Pentecostal Assembly yemwe wategereje kubona abo bagore bitandukanye igihe bambona ninjira n'uwo mushatsi mugufi umoye n'utwo dukecuru tutikwije tumeze nk'isosiso murazi bari gusa muri ayo makanzu abagore ba Pentecote bambaye impuzu z'ubusambanyi muzovyishura ku munsi w'urubanza muzokwiragiza muzokwagirizwa ubusambanyi Yesu yavuze ati umuntu wese yitegereza umugore akamwipfuza aba yahejeje gusambana nawe mu mutima wiwe kandi namba wiyeretse umugabo nk'uko ndafite icyaha wewe cyangwa umugabo ba umugore wese mwirinde gisa n'ikibi murabona ngaho rero bakoze iki baretse urukundo rwabo rwa mbere yo ntiwoshobora kubashyira mu mfuruka hamwe n'agashaka k'ingoma ngo bakoma amashyi bongere bahimbaza Imana oya oya boririmbye ubwoko bw'indirimbo runaka bambaye ibintu by'ibikanzu murabona baretse urukundo rwabo rwa mbere iyo niyo ngorane n'ishengero rya mbere murabona bategereza gusa gukora nk'abisi baterezwa kwambara nk'abisi gusa nk'abisi gukora nk'abisi kandi bakagira umuntu urwangirano wo kumbonesha kure bakunda kurusha abandi murazi ntibashobora kwihangana kutamuraba dukunda suzi cyangwa ikindi kintu kinaka murazi bategereza gusa kubiraba bazoguma bareke ibikorane by'amasengesho n'ibindi bintu byose kugira ngo babirabe batabikoze biyanikiriza umwungere wabo kugira ngo abarekure kare kugira ngo icyo kiganiro gishike bashobore gushika imuhira kukiraba urukundo rw'isi kurusha urukundo rw'imana yo n'abanyamigenzo cyane ntibagishobora kuvuga bati amina mana yanjye byo kononya mwe mu marangi bisiga murabona ntabyo bagifise iyo ni penekoti si batisti bo ntibigeze babigira uhereye ubwa mbere aba abapresbiteriyano ndiko ndavuga kuba penekoti nibyo ndazi yuko bibabaza cyane mwene data ariko dushaka ivuka ry'icyo kintu utegereza kuzana urupfu imbere yuko ushobora kuronka ivuka murabona n'ukuri ariko ni aho mugeze mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere nda namba icyo imana yarakigaye ko rino shengero ikagaya ko narijya rindi kuko waretse urukundo rwawe rwa mbere ndabikugaya ko mfite icyo nkugaya ko nicyo ndakwagiriza wagize ibihe byiza kera ariko waretse isi itangura kwinjira kandi ukora nk'umunyamigenzo gatoyi uracagumije izina ryanje kandi uracakora ibigororotse kandi ufise ukwihangana kwinshi kandi uratama umeze nk'inyumbu uratama gusa kandi ugakora mana we murabona mwatakaje ubuntu n'ukwizera n'ubushobozi kugira ngo mubiguze n'ubutame n'ibikorwa emwe ndakubwire mwene data Braname jewe mfasha buri mufakazi wese nshoboye rero icyo ni ikintu cyiza ndabigushimiye ariko rwa rubuto rwa mbere rwa rukundo rwa mbere wari ufise kera ruri hehe wa munezero wahora ufise uri hehe nk'uko ndabyo yasemereye igihe kimwe ati ewe mwami subiza umunezero w'agakiza kanje byabikorane by'amasengesho y'ijoro ryose n'amosozo atemba ku matama yanyu biri hehe mana yanje imbere bibiliya yuzuye ivumbi n'ibitangurigwa usoma inkuru z'inkundo za kera n'amakuru n'ibintu bitari bikwiriye nuko babitangaza bakabishyira mu iyarara none twebwe abapanekoti turabifata tukabirundanira ko nk'umugwi w'isazi mu iyarara nibyo yo imbabazi icyo dukeneye ni gusubira ku rukundo rwacu rwa mbere gusubira kuri panekoti yo byiza nova kuri ibyo ni byiza ariko muratahura kureka rwa rukundo kwa mbere umurongo wa kane umurongo wa gatanu w'imburi umurongo wa gatanu imburi wibuke kandi wihane murabona nuko wibuke aho wavuye ukagwa wavuye hehe muri panekoti ugwa aho uri ubu wasubiye inyuma wihane ukore ibikorwa nk'ibya mbere subira kuri panekoti nutagira utyo nzoza kuri we nkuri igitego ku itara cyawe hacyo murabona wari we wese sibyo ahantu hacyo shiti wihanye mu yandi majambo namba mufise umwungere yuzuye imana yuzuye mpemu yera mukagerageza kumushyira ko igitsure muvuga muti rero niyavuga ikintu na kimwe cyerekeye ukuntu dufise amakanzu ya korale niyavuga ikintu na kimwe cyerekeye ukuntu twisiga amarangi tuzomuca ntugire impungenge imana izobikere mbere y'uko muronka akajya ko kubikora azosohoka abwira ubutumwa amabuye mu ibarabara imbere y'uko yogiriranira imyumvikano n'ibintu by'ubwo bwoko mufise umwungere ababwira by'ukuri mwotegereje kubaha imana no kuguma muri mpemu no gusenga imana mubona ko mugiye kuzimira nimutabikora murabona ariko abantu babayeho uyu munsi nk'uko umenga bagiye iki nicyo cyonyine cyariho kubaho ngaha ku isi birakwiye ntimubona ko mufise ubugingo bugiye kuzova ngaha bukajya ahandi hantu hanaka kandi mushyira ikimenyetso aho mugiye ngaha nyine uburyo bubayeho n'uburyo mukora hanze muri abantu b'inzigo babi n'ibindi byose maze mukirukira mu rusengero yo imbabazi shuu muteye isoni mutera ugucokorwa kw'igikorwa cya kristo sibyo mbega nitubikora abadandazi bya magendo ntibababaza ishengero sibyo si imaraya ibabaza ishengero ni abantu biyita ko ari abakristo bagirira nabishengero turazi cyo mudandaje ivya magenda ari aricho nichi maraya iricho iyo bashiki bacu bambaye nk'imaraya hariho ubudasa ibyo nibyo bibabazi shengero iyo umugabanywa inzoga nkuzi dandaza bitemewe rero aho ibyo nibyo bibabaza ishengero bita ko ari abakristo kandi bagakora ibyo abantu baraba mwebwe muvuga uvuga izina rya Yesu Kristo yitandukanye n'icyamu urabona muje kure yabyo yo turi kure cyane bene data jewe mwebwe twese turi kure y'icyo Yesu ashaka ko tuba kandi ahanyene muri iki gihe ni umwanya wo kwegezayo icyaha cyose byoroshe ko kitwizingira ko maze tukiruka twihanganye mu isiganwa byashyizwe imbere yacu bavuga ubutumwa nibyo bene data nibyo neza na neza ibuka kandi wihane canke nzokuraho umuco w'inyenyeri mu mwanya wawo umwanya wawo nuwuhe mu ishengero ati ariko nutihana ugasubira aho wari uri ubwa mbere nzoca ndagukura ko umwungere wawe ndamukure mu mwanya wiwe nzomushira ahandi hantu aho nzogaragaza umuco wanje uzomurika mbega ibyo ni byari ibyo ku mugaragaro ni igihe cy'ishengero cyo kwihana ni igihe cya baneko cyo gukura kuri ya rutari ababize beza batoyi no kuhashyira abavuga ubutumwa ba kera bababwira ukuri atari kubaryosharyosha no gukoresha ishengero kugira baronke icyo rirenza umushahara munini ya n'ikintu kinaka by'inyifato y'abantu n'isiganwa ry'amafarasi n'amasupu yo ku mugoroba n'ibindi byose ni igihe cyo kusubira ku butumwa bwiza sindaba uko woba mutoyi abo babiri cyangwa batatu bakorenzo nzoba hagati yabo wihane atari uko nzoza maze muri giterekwa kw'amatara murungike ahandi hantu muri kitara giwe ubu umurongo wa gatandatu ubu hano hari uwo tugiye kugiriranira ingorane rero kiretse wihanye azoza kandi azotwara umwungere wawe kure ariko icyo ufise ubu mwibuke yo ntimucikwe n'ibi ubu ibi bigiye kugara ibisigaye byose hamwe igihe turimo ubu mbega mwese muri mwiyumva neza ubwa mbere mbega murihuta ni byiza cyane rero ni byiza cyane mwihangana kanya gatoya rero ubu murakoze ariko icyo ufise bari bafise ikintu kinaka rero sibyo none bari bafise iki ni uko wanka ibikorwa bya Nikolayiti ibyo nanje nanka uranka ibyo bikorwa by'abanikolayiti nicaye mu biro uno munsi hariya nanditse ikintu kinaka ngaha kuri ibyo ndashaka ko mumviriza neza ubu ni mu mpapuro nkeya ngaha umurongo wa gatandatu amashimwe no kwemerwa ibyo ni imana n'ishengero bemeranya ku kintu kimwe yuko banga ibikorwa by'abanikolayiti umuzabibu w'ukuri ishengero ry'ukuri ryari muri iri shengero ryo muri Efeso rero mwibuke buri shengero rifise imigenzo yaryo kandi buri shengero rifise ibyamuhe mu byaryo aho ni amahasa yavuze muri buri mubyuro kandi byaba muri buri shengero byatanguye neza muri iki gihe kandi bizoherera muri iki gihe kandi amaherezo imigenzo yaganjije muri mu gihe cya rutwatira kandi ruteri yararisohokanye ubugira kandi none ubu rigarutse ubugira kandi murashobora kubona rijya dini ry'imigenzo nta budasaburi buhari hagati yabyo na katolika byose nicyo kimwe amadini yose yishigwa neza muri ryo imana ntiyigeze ishinga idini mu ishengero ryaryo ibyo nibyo neza na neza biriko biragaragaza gukora ngaha kandi uritegereza maze ukabona ubunamba ibyo atari byo kukwereka gusa ukuntu idini ryavumwe byari binyamahanga ku ishengero rishasha ishengero ry'isezerano rishasha murabona ariko icyo ufise ni uko wanga ibikorwa bya Nikolayiti ibyo nanje nanka umuzabibu w'ukuri wanga ibikorwa by'imigenzo by'abanikolayiti n'imana niko ibyari ibikorwa mu ishengero ryo muri Efeso mu ishengero ry'abanyefeso byahindutse inyigisho mu ishengero ry'iperugamo muri Efeso ishengero rya mbere cyari igikorwa mu ishengero rikurikira cyahindutse inyigisho mbega murashobora kubyumva cyari igikorwa muri Efeso kandi itegereza hariya muri Perugamo cyahindutse inyigisho cyatanguye gusa ngaha mu ishusho y'uruyaya rutoya rero mu kanya gatoya tugiye kubona icyo cyari ngaya amabingira ya Pawulo ibikorwa by'abanikolayiti ubu iki muze dutagagure rino jambo maze turabe icyo turonka imbere yuko tuja kure ijambo ni korayiti n'ikintu gisa naho ari kinyamahanga kuri jewe ndafise urutonde rw'amajambo y'ikigiriki na nashoboye kuroka nikorayiti kiva mu ijambo niko ne ike o muri ndire nibaza ko najyanditse ngaha ne ike o niko isigura gutsinda cyangwa gutembagaza nikorayiti gutembagaza cyangwa gutsinda abakristo basanzwe icyo bagerageje gukora ngaha kwari ukugerageza gufata ishengero aho imana yari ifise abungere kandi mwe mu imana agendagenda mu ngabire mu ishengero ry'imana nzima kandi batanguje inyigisho yavuga yuko bagiye kuronka abapatiri bamwe n'abasenyeri n'abapapa n'abandi ibyo imana yavuze ko ibyanka iravyanka n'uno munsi nikorayiti niko kunesha cyangwa gutembagaza abakristo basanzwe abakristo basanzwe ni ishengero ni bangahe bazi yuko abakristo basanzwe ari ishengero ni byiza cyane gutembagaza cyangwa gutsinda cyangwa kuja mu kibanza cy'abakristo basanzwe mu yandi majambo gufata uruhande ruhezagiwe ubushobozi bwose bwo mu ishengero maze bakabishyira ku bapatiri mureke ikoraniro ribeho nk'uko rishaka ariko umupatiri niwe ari wera gukura mpemu yera mu bantu n'ibimenyetso n'ibitangaza bibakurikira kubikuraho no kubaha abapatiri ubupatiri bwera gukuraho mwemu yera bakamugurana ubupatiri murabona ibyo byari amaherezo byashitse muri iri shengero ngaha byari bikorwa kandi muri iki kibanza byacitse inyigisho kandi tuwatira byaranesheje kandi igihe ruteri yaza ntibyashobora kuguma kuriya byasubiye inyuma maze biranesha ubwira kandi abasenyeri abakaridinari abasenyeri bakuru ninde mu isi ari umutwe w'ishengero ry'imana kiretse ubwiwe amina ubu numva ndi muri mpemu yera yarungiswe gutegeka ishengero si umuvugabutumwa gusa ikoraniro ryose si umuvugabutumwa gusa aba ari uwera ni ishengero ryose rifise mpemu yera kandi mu gishingo cy'ibyo mu gishingo cyo kuronka mpemu wo kubikora bafashe ihositiya ntoya n'igisuguti n'umuvinyu maze babyita ukarisitiya nyeranda bisigura mpemu yera ni gute mu isi igisuguti n'umuvinyu mukeya bishobora kuba mpemu ubu namba ari uko mutegereza gusoma mu byakoze numa kabiri gutya umunsi wa pane ko tushyitse ngaha haje umupatiri w'umuroma mu nzira hanyuma avuga ati sokora ururimi rwawe maze aterera ko ihositiya hanyuma nk'umuvinyu avuga ati ubu uraronse mwemu yera ubu twiyumvira yuko ibyo biteye ubwoba nuko ubu muze tuje hasi nimiswe mu ishengero batiste muze dufate twebwe abatiste abametodiste mbega dukora iki niwatura yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uzoba ukirijwe mugwanizi arazi ko uri umwana w'Imana kandi biramujugumiza nkumbure arabyizeye gusumba uko benshi mu banywanyi b'ishengero babyizera umugwanizi yizera cyo kimwe kandi arajugumira kuko azi yuko yaciriwe ku iteka ubu tubifata mu ishusho ya metodiste bavuga yuko Yohana atabatije yuko yamije bati hariho ibindi byinshi mu gihugu kandi amazi yazana naho hantu kandi yari afise ikibarara cy'icyo gikoko cyo mu mazi cyo mu bwoko bw'ibifyera azibira umwobo w'ikindi kandi mu by'ukuri bigisha ibyo kandi harimo amazi muri icyo kibarara cy'ikindi ahubwo icyo kibarara cy'igikoko cyo mu mazi yakuye mu mwobo w'ikindi maze akamije abantu ubuhumbi yo mwene data yemwe hano turaza kubifata igihe umunsi wa pentekoti washika bose bari mu kibanza kimwe bahuje umutima n'inama hanyuma umwungeri araza arababwira ubutumwa bwiza rero avuga ati nimwifatanye nanjye hanyuma tuzoshyira ryanyu mu gitabo ibyo nibyo ntibyumvikana neza si ibyo ushobora kubona ibyo nimwe ushobora kuronka ibyo mu gitabo bita Almanaki bazi byiza kurusha ibyo igitabo gishaje bita Ladies Birthday Almanaki nicyo kurusha uko ibyo byo byomera yemwe mbega n'iki gituma ibyo rero abanikorayiti batwaye mu mugwi w'abantu kugoreka ibyanditswe kandi bagira idini ridashobora kureka Imana ngo irigendagenderemwo ryapfiriye neza na neza hariya rero yavuze hano ati warapfuye ufise izina ariko warapfuye menshi muri yo yarapfuye kandi ntabyazi jewe na mene data twari ko turahiga twari abahungu batoya ngaha kandi nari nafashe igifurwe bita serpentine hanyuma ndagica umutwe kugira ngo ndawukure mwigera sinashaka kugira icyo maza icyo kintu hanyuma nagitaye ku nkengera hariya rero mwene data nkuto yaraje hanyuma avuga ati mbega wafashiki mu mwanya uheze navuze ati nti igifurwe yavuze ati mbega ugikoze iki navuze nti hariya kirambaraye hariya kandi umutwe wacu urambaraye hariya hanyuma aja hariya kandi avuga ati mbega cyapfuye navuze nti atankeye ko umutwe wacu watandukanye n'umutumba wacu gitegereza kuba cyapfuye kubw'ibyo yatoye inkoni hanyuma atangura kunama ngo aterere umutwe w'igipfurwe mu ruzi kandi igihe canke mu mugezi kandi igihe bikora ca gipfurwe gishari caramufashe murabizi birakomorana mu kiringo c'isaha kimwe canke zibiri yarasimbye avuga ati yewe niyumviriye ko bavuze uti capfuye navuze nticapfuye avuga ati yemwe nikibizi oya uko niko abantu benshi bari barapfuye kandi ntabyo bazi abanikorayiti yo mana we yo yavuze ati ibyo urabyanywe ufatira hamwe abapatiri bose beza beranda kardinari mweranda musenyeri mweranda kandi bamwe muri mwebwe abapentekoti reka umugenduzi mukuru aze hano arababwira namba mushobora kuronka canke ni muronka igikorane cyo gukiza indwara hano haha haleluya nemu yera ntibashobora kuvuga canke ntavuga ibyo ijambo ry'Imana rihoraho yemwe mwene Branham twizeye ko bibiliya yigisha kubatiza mu izina rya Yesu ariko umugenduzi wacu mukuru yavuze ko namba dutanga ibyo mu ishengero azotwirukana twese bandanya ibyo nibyo nohitamo kwirukanwa hano kurusha kwirukanwa hariya kubw'ibyo namba mukuyeho icyo ari cyo cyose hano mugiye kwirukanwa ari uko biri kose rero ushobora no kwirukanwa hano namba bakwirukanye hano uzokwinjizwa hariya rero gusa nicyo kimenyene kubw'ibyo gumana neza nibi turashaka kuba abanyakuri yo mana we ni ikintu gikomeye mwene dutegerezwa gukora ikintu neza ntituzokwigera namba tugira ishengero gushika Imana ironse umushinga wo kurishirako ntishobora namba kubaka ishengero ryayo ku murundo w'ibitagira ishingiro ategerezwa kuza ku ijambo ryiwe canke ntazoza namba neza ku ijambo ryiwe umuntu umwe ni haciye igihe kinini hariya yavuze ati mwene data Branham ingo ishatokwa mbega nibangabe ari ishatokwa yemwe gusa hano ica gatatu cy'ishengero canke kirenga cyari ishatokwa bikaba rero uwo muntu yaragurutse hariya uwo muhingamo kandi mwese mwarabyumvise atazi ko nubimenya Imana ishobora guhishura mu cyumba aho hejuru ibyo biriko baravuga hariya hasi kandi murabizi yarabikoze yavuye iyo hejuru avuga ati ubu mwene data Branham yo n'umukozi w'umwami igihe mwema ari kuri we ni umuhanuzi yasizwe arazi neza Imana imubwira ibiriho n'ibigiye kuba ariko teolojiya yiwe ntukayumve mbega icyumviro kibi mbega umuntu ashobora kuvuga ibyo gute yemwe simfise yemwe namba mutazi gutandukanya ibiharage bijanjaguritse n'ikawa womenya neza kurenza ibyo mbega ushobora no kwiyumvira ikintu nk'icyo gute kubera iki yemwe ijambo nyine umuhanuzi ubwaryo risigura uhishura ijambo ava ku Mana mbega ushobora guta ijambo ry'umwamiriza nk'umuhanuzi sinigeze mvuga ko ndiwe nibo babivuga ariko nuko murabona mbega umuntu ushyigikira inyigisho ntoya zishengera hari uhanaka kubera ko idini ryabo ritemeranya nabyo mudandaza ubusamuragwa bwanyu kubw'inkoko y'ibiharage Esawu mwabatindi b'inyanja ibyo nibyo mudandaza ubusamuragwa bwanyu kubw'inkoko y'ibiharage kubw'akajagari k'ishirahamwe kubw'akajagari k'idini akajagari k'idini Imana yanka gusa mwibuke muvuga muti idini Imana irajyanka n'ikintu tandukanije bene data kandi kivuma hari abametodiste benshi ababatise n'abapresbiteriyani iri joro bifuza gufatanya hafi y'imeza y'umwami ariko namba babikoze bo kwirukana uwo mwanya babitanguye ibyo nibyo mawe yari muraryo kandi ntiyabuzokuru mu gutangura yo mana we ntibindaba ibyo mawe yarimo mawe yabaye mu muco wose yari afise mu gihe ciwe wewe uba mu kindi gihe ubumenyi bwagaragaje igihe kimwe haciye nk'imyaka 300 uzungurukishije umupira hirya no hino y'isi bwavuze buti namba imodoka yoshikana umuvuduko uteye ubwoba nk'ibirometero 48 ku isaha ugukwegwa ku isi ko iteruye kukayijana mu kirere ngo nibaza ko ubumenyi bucizeye ibyo uno munsi bagenda kurenza ibirometero 3000 ku isaha nibarabe nyuma ngo barabe ibyo bavuze barabe inyuma kugira babone ibyo bashobora kubona muri kazoza ariko ishengero rishaka ntanajyo kuraba inyuma kubona ibyo wese reye yavuze ibyo mudi yavuze ibyo sanki yavuze ibintu byose birashoboka kubize reka tubirabe imbere ikintu cyonyine muri biriya kiraba inyuma mbega murazi ubwoko bw'ikoko ntanajyo kiraba inyuma ubuzima bwo hasi bubaho nibangahe bazi ubuzima bwo hasi bugenda genda igikere igikere n'ubuzima bwo hasi bubaho hanyuma umuntu ni ubuzima bwo hejuru buba kandi igikere kiraba inyuma singundi ubwo buzima bushaje bwo hasi nshaka kuraba imbere nizeye nizigira ntembera mu muco nk'uko we ari umuco amina nk'uko amurikira umuco igihe kimwe epfo muri genti ubwo inari mfise igikora n'umutama umwe yaje hanyuma avuga ati yose nizere uko gukira indwara nanjye navuze nti yemwe byose ni byiza uri munyamerika yavuze ati jesi sinizera ikintu icyo ari cyo cyose ntakibonye hanyuma navuze ati rero byose ni byiza yavuze ati ubu ntacyo dupfa ariko jewe ndizera ibyo uri kuravuga yavuze ati ubu sinemera ikintu icyo ari cyo cyose ntakibonye neza na neza navuze nti rero ubu jewe ibyo ni byiza utegereza kuba bimisuri yavuze ati oya mba muri Kentucky ntibyumvikane neza kuri Kentucky niko navuze ariko uko biri kose navuze nti nimba uko ni uko wiyumvira bandanya kandi yavuze nti usubira imuhira gute yavuze ati ngiyajyayo umusozi mbahariya rero dugana nanje umuntu mwiza yavuze ati tujyane muhira tugumane ijoro ryose mwene rabana navuze nti byobaye byiza mwene data ariko mvuze nti ndiko ndajariya ruguru hamwe na data wacu kandi yavuze ati navuze ni ushaka kuduga hariya yavuze ati oya ntegereza kuduga umusozi hariya hejuru nk'uku hanyuma manuke hanyuma nduge murazi ukuntu ari hepfo hariya hanyuma navuze nti rero navuze nti uza gushaka gute hariya yavuze ati ndaca mu nzira hari yemwe navuze nti ntushobora no kubona ikiganza cyawe imbere yawe navuze nti uza gushaka gute hariya yavuze ati ndafise itara hanyuma navuze nti rero ni gute ni iki wa ni kukora watsa iryo tara hanyuma ugende naryo yavuze ati ego mugenzi navuze nti igihe wakije iryo tara mbega ushobora kurigumiza hejuru cyane nk'uko nifuza kubona inzu yawe yavuze ati ntushobora kuyibona navuze nti none uza gushaka gute hariya yo yavuze ati ndatsa gusa itara kandi uko ngenda ari ntambuka gusa uko itara navuze nti nibyo gusa amina ngendera gusa mu mucyo guma ugenda uhagarare ntahantu uzoshika nimba warakijije ugendera mu kwezwa uvuga uti ushaka gute hariya guma ugenda gusa mbega umusozi wa mpemu yera uza inyuma y'ukwezwa ndawuroga gute guma ugendera hari mu muco mbega ibimenyetso twumiza n'ibitangaza guma ugendera mu muco murabona bandanya gusa igihe cyose uteye intambwe umuco uzoja gusa imbere yawe kuko ari imbere yawe igihe cyose ntasunika ararongora niwe muco yo ndanezerewe n'ibyo namwe muranezerewe niwe muco muri we nta mwiza wewe wanga ibikorwa by'abanikorayiti by'abanyigisho ubu mureke turabe icyo Pawulo ubu ni ishengero ryande ninde tangugira ishengero rero Pawulo i Efeso mureke duhindukize mu byakoze n'umwigisha cya 20 umwanya mutoya gusa mu byakoze n'umwigisha cya 20 hanyuma tubone icyo Pawulo murizera ko Pawulo yari umuhanuzi nibyo yariwe by'ukuri yariwe muri ukajya joro iyerekwa ku kiyaga cy'imipfunda n'ibindi ubu kandi byose bijyanye nabyo ubu igice cya 20 cy'uwera cyo kuva ibyakoze n'intumwa hanyuma ubu rero dutangure ku murongo wa 27 hanyuma mwumvirize neza cyane kudusoma ubu uyu ni Pawulo umuhanuzi avuga ibigiye kuza kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'Imana yagabiye byose uwo muntu yahezagiwe ndashaka guhagarara hari uwo munsi hanyuma ndabe icyo gisibo cy'abamaratiri bakimushyira ku mutwe wiwe nimba ntushobora kurira rero ndashobora kurira nzosemera kugira mbone Pawulo kubona uwera Pawulo iyo ntumwa ihambaye n'ikanzu yiwe yakaka kandi kayangana kandi ndizeye yuko hazoba ukuvuka ukuvuze impundu twese nitwashika hariya si ibyo ubu ntacishije iruhande mbabwira byose iby'Imana yagabiye byose mbega n'ukuri ubu bakristo murabe ngaha nshaka ndababaza ikintu kimwe ninde yategetse abantu bari babatije ukundi kuntu atari mu izina rya Yesu Kristo kuza maze bakabatiza ubugira kandi yigishije iby'Imana yagabiye byose mbega ibyo n'ukuri neza kandi niki Pawulo yavuze mu ndizera yari sinzi neza ubu namba ari Abitesaloniki gice cya mbere ku murongo w'8 naho yoba ari twebwe canga umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubundi butumwa, namba umumarayika yomanuka avuye mu ijuru amaze akigisha ubundi butumwa bunyaye n'ubu buruta kubwira abantu gusubira kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo n'ubutumwa Pawulo yigishije, nimba umumarayika avuye mu ijuru si umureke umusenyeri cyangwa umukaridinali cyangwa umugenzuzi mukuru cyangwa umwungeri cyangwa ikindi kintu, nimba umumarayika avuye mu ijuru hanyuma akigisha ubundi butumwa butari ubu arakavumwa. Uko n'ukuri, mbega ibyo n'ukuri. Icyo yavuze ni Abigaratiya 1:8, naciye ndabyumvira ni byiza. Abigaratiya 1:8, nimba mushaka kubyandika murabona icyo Pawulo yavuze. Ubu ngaha avuze rero igice cya 27, ndizera igice cya 27, kuko ntacishije iruhande mbabwira iby'Imana byose yagabiye byose. Ubu nimwumvirize ikibi, ubu ni ubuvugishwa. Mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose imwe mu yera yabashizemo ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yiwe. Ninde yaguze ayo? Yari amaraso yande? Bibiliya yavuze yuko yari amaraso y'Imana hamwe n'amaraso yiwe bwite, si ibyo? Muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Bibiliya yavuze yuko twacunguwe n'amaraso y'Imana. Mwarimu bizi neza cyane, aradacungura ni byiza. Iryo yaguze amaraso yiwe bwite ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inka zizobinjiramo atababaye umukuku. Kandi no muri mwebwe ubwanyu murabo umuntu azoraba epfo muri ibyo hanyuma abone icyo kintu kiza. Azokwaduka mw'abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. Inyuma y'imyaka nk'uko ya cyangwa umugwi w'abagabo bashaka kugira idini maze bakagaruka bakakura ukwera namwe mugera mu ishengero hanyuma babishire ku basenyeri n'abapapa n'abapatiri ku bazobabera, kandi koraniro zizobaho uko babishaka, kandi bazohemba abapatiri nawe azobasengera ngo bave ikuzimu n'ibindi bintu nk'ibyo. Kandi ni ukwizera kw'abanikorayiti, kandi Imana yavuze ati ndabyanka. Rero mwumvirize rero ndabe, kandi uvuga uti Imana yavuze yuko ibyanka mureke turabe nimba yabyanze. Ariko icyo ufise ni uko wanka ibikorwa by'abanikorayiti, ibyo nanje nanka. Imana yanki idini, si ibyo? Murabona neza icyo bari bagiye gukora, murabona icyo bakoze. Ubu murabe muri iryo shengero nimba batabikora yanki idini. Uri no gutwi niyumva icyo mwema abwira amashengero. Rero amabingira ya Pawulo yari yahindutse Nikolayiti. Bagerageje guhindura ubuherezi nk'ubuherezi bw'abarebe butazwi mu nyigisho zo mu isezerano rya gishasha. Amina. Ijambo niko, ijambo ry'ikigiriki niko risigura gusinda, kunesha. Kunesha iki? Umukristo mwe muyera bakuye umwami Yesu yazukanye ibimenyetso n'ibitangaza hagati mu bizera mu ishengero, hanyuma bashyira abantu batowe kuba papa cyangwa umunyamubiri karidinali cyangwa umugenduzi yagerageza gushyira kure y'abakristo mwe muyera no kubishyira mu rutonde rwita urutonde rwera rw'abantu rwashyizwe hejuru y'abakristo, atari ukubita abapasitori bisobanurwa abungere, ariko data. Icyo Yesu yavuze ati ntimuze mwita umuntu wo ku isi data. Murabona icyo kintu kibi? Kandi ni iki twari gukora? Iyo batwoshoboye guhagarika, twizera ko tutigeze tugira aya majoro yose ari hamwe nk'uko. Nifuza ejo mu ijoro gufata igice cya 12 cy'ibyashyiriwe Yohana no kubereka ujya mugore Maraya ashaje yicaye hejuru umusambanyi, kandi we igituma yari kubera ko yakoze ubushakanyamwe n'Imana, kandi ubwiwe yita umupfakazi, kandi yari nyina w'abamaraya. Ibyo ni ukuri? Rero turazi ko yari Roma kubera ko yari yicaye ku misozi indwi, kandi nk'uko byose biri neza umuntu niho aba n'igitigiri cy'igikoko n'ibindi. Twese turazi yuko munyigisho zeruka uwo yaraye ariko ikintu kibabaje cyabyo yari nyina wa bamaraya iyi niyo ntango yukuri kwiwe hano yatanguriye I Roma n'umugwa w'abakristo bigira abakristo nimwumvirize mana nshoboza kubigira ukuri umugwa w'abakristo mu ishengero nk'iri babaye abanyamigenzo kandi batitaho ibintu hanyuma baritandukanya maze ba bigirira ubwabo idini hanyuma rero barashize hamwe mu gihe cy'umwiza nuko byari kandi leta n'ishengero byahindutse ikintu kimwe byahindutse ikintu kimwe ki ishengero gikristo ishengero katolika ryera niko ryitwa ijambo katolika ni ijambo risobanura ku isi yose ishengero rya rihambaye ry'abakristo ryo ku isi yose kandi ryisa abantu bavuga mu ndimi kandi bavuze induru no gukiza abagwaye n'ibindi abatizera mu nyuma yabyo babigize gushikaho uwariwe wese yacakiwe mu gusenga muri ubwo buryo yatwagwa mu bwobo bw'intambwe mu gihe batofatanije n'ibya katolika ibyo byose byarabananiwe gushika mu iyi myaka amajani heze hariya yari ryahamwa ariko iryo shengero ntiryigeze ripfa ntushobora kugica imana yavuze ko ryo bayeho gushika ku muhero hanyuma rero akariho igisibo cy'ubugingo ryaciye muri ibyo bihe by'ihamwa hanyuma byongeye haje martelitere kubandanya igihe kandi yasubije ishengero mu gutsinzanishirizwa ni iki cabaye igihe ruteri yapfa bararitunganije barigira ishengero rya ruteri barahawe inyigisho igihe baritunganye bakoze iki barihaye ubusamuragwa mu buroma neza na neza hanyuma mwemu yera yarasohotse muri uwo muri ryo na Wesley yaramubona kandi Wesley na Whitfield na George Whitfield na benshi muri abo bandi na Osbury kandi benshi muri bo bari abanyamubyuru hambaye barakijije isi muri icyo gihe bari bafise umubyuro muri icyo gihe cya Philadelphia ari nabyo byakijije Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe kandi harabaye ibikorane aho batawe hanze maze bitwa bera bikumbagaza hasi mwebwe abametodise mwarakezo mwaratembagaye hasi kubw'inkomezi z'Imana kandi bamijagiranye amazi mu maso no gushigikirana ibyo n'ukuri kandi bari bahanzwe n'ibyo gushisa aho baronkeye gushika bavuze bati bagize imisunikano hariyo abantu bashoboye gusunika no gukwega munsi y'inkomezi zamwe mu yera iyo yari inkuru y'abametodiste kakuve hiyo haje abasohoke n'abandi nibo baritunganije ubu iyi metodiste bayigize metodiste y'ubwa mbere kandi ubu buryo bwa metodiste na burya buryo bwa metodiste gushika aho izoshika hasi buhoro buhoro kugeza abantu ba metodiste bashaka gukura amaraso mu bitabo by'indirimbo zabo irindi joro hano ku kiganiro cyo kumbonesha kure mama yarampamagaye bari bafise umwungero mu metodiste neza na neza hano muri Indiana bigisha intambo ya rock and roll mu ishengero yavuze ati biteye isoni kubona twarananiwe kubona iki gikorwa cyiza kibandanya mu ishengero uwo yari umugwanizi mumvugishwa w'ikinyoma nibyo ntushake kubabazwa n'ibishobisho byawe uko biri kose mwene data uko n'ukuri kw'imana n'ugushavuza gato n'ugushavuza gatoyi muri ubu buryo maze nkatuma wiga ibyanditswe mwumburuka kiyuzuza n'imana ako utakara ku iherezo ntiwoshobora kuba nkanje ubu ariko munsi umunsi umwe uzoshira ukuboko kwawe iruhande yanjye uvuga uti mwene data Branham ko n'ukuri yaba gusa ngaha barinjemo aho niho ba ni hariya gusa bibiliya yavuze ko bokoze ibyo hanyuma kuva kwa Wesley namba Wesley yarakoze ibyo niho bahakurikiye Pentecoste hanyuma baronse gushumbusha kw'ingabire batangura kuvuga mu ndimi mu batizo bamwemuye nkakujya urubuto rw'ikigori ruseruka ruvuye mu ivu ikintu cya mbere rurabora ruzana kandi amababi abiri hanyuma iyo mvira ufise umurima w'ikigori ayo mababi arakora amazi akagira intimatima iyi ya mbere yari umubiteri intimatima yari iki metodiste umurayi urukundo rwa bene data ukwigisha umurayi usohoka maze ukajya mu bandi yemwe n'ibyaremwe birasaba ibi bihe by'ishengero metodiste yaravuye mu kajagari cyangwa abaruteri baravuye mu kajagari metodiste yaravanwe n'iby'urukundo rwa bene data kandi igihe kivuga gutuma kandi n'umunsi w'umumisonari igihe gihambaye cy'umumisonari isi itigeze imenya cyabaye igihe cya metodiste uku n'ukuri bakuyeho umurayi wayo hariya habaye iki muri uwo murayi habonetse igishishwa cy'ikigori abapentekoti urubuto nka kurya nyene rwari rwatewe atari babi atari indi matima ariko urubuto kandi ubu abapentekoti barafise ibizinu hirya no hino y'ubwo rubuto gushika I ushobora kuba n'urubuto n'igihe cyo kuruhanagura amina bakoze iki bakoze ikintu nyene abamutudise bakoze imwe ryagize mu ngwiri bwa riti turaba Assemblies of God rindi riti turi aba Pentecostal Holiness nirindi riti turaba Oneness turi aba Tuneze kandi kandi benshi muri bo aba na benshi bo muri bariya mana we kunyonga ingamiye y'inyonzo imwe inyonzo zibiri inyonzo zitatu n'ibindi yo hari amadini 60 cyane 30 cyane 40 atandukanye yabo bakoze iki babitereye mu by'uburoma ubugira kandi babatiza mu mwatizo w'ishengero katolika gishengero gi Roma ndasaba uwo ari we wese w'umupane ngo tuyonyerekaho umuntu muri bibiliya yigeze kubatizwa mu zanjye atungana namwe muye ndabaza umusenyeri wese umukaridina w'umwigisha nyerekaho yigeze gukorwa hanze y'ishengero katolika kandi Luteri yazananye nawe yazanye ikatikisimu nibindi byinshi bivuye muri byo Methodist yabandanije nabyo Pentecost utegereza kumara mara kuraho garuka ku ijambo ni buyane canke Imana izo kwigiza kure yawe igitero kw'amatara umuco ufise Imana amina ni byiza akira mwemu yera nk'umurongozi wawe wubahe ubutwari bwera bw'abagabo kandi ubashire hejuru y'abakristo kandi ntubita abapastori abungere dutegereza kwitwa abapastori abungere ijambo pasitori sigura ariko data umukaridinali umusenyeri cyangwa umugenduzi mukuri abukuri baransika ikintu kandi Imana yabyemeje kugabo hanyuma ivuga iti ndabyanga na jewe kuko ategereza kuba umugenduzi mukuru umusenyeri mukuru n'umupapa akorana n'umuntu ku giti ciwe atari dini ariko umuntu ubu mu bidasobanutse nimwumvirize nk'uko tugiye kurangiza dufise uyundi murongo ngaha dufise itanguriro ry'inyigisho za katolika gusubirira intumwa nibangaye bazi ibyo ibyerekeye intumwa ubu katolika ivuga yuko papa uyu munsi ni umusubirizi wa Petero gusubirira intumwa nta kintu nk'icyo mbega icyumviro cyawe icyifuzo cy'ubusambanyi mbega ni gute Esawu na Yakobo bombi bavuze kuri se na nyina bubaye Imana hanyuma umwe muri bo akaba umukristo maze uwundi akaba umugwanizi bishoboka gute kuko icyaha ni icyaha kandi igitsina ariko Imana niyo itanga kuvuka Imana idutoranya kuva ku itanguriro ry'isi ibyo murabizi indi iragushika dusomye aba bahinga b'ibya kahise hanyuma muraba ingene Irene ingene yashimye Imana kuvuka umutoranya imbere y'itanguriro ry'isi ukuntu wera Marite n'abandi bose bayihaye amashimwe Imana amashimwe bavuze bati kuko hanyuma abantu bamuvuga bavuga bati yatoranijwe imbere y'itanguriro ry'isi icyo nicyo cyanditswe abo bene data bari biyujuje n'Imana ariko iri shengero rya kera ry'umwiza ryapfuye muri iyo imyaka 1500 y'ibihe by'umwiza rikubita ikintu nk'itara ripfumbuka umwotsi ribuze imico ariko azoba umuco mu gihe cy'akagoroba niko umwami yavuze ugusubirira intumwa umwe ku wundi umupapa umwe kandi utegereza kuba mu muco w'abapapa imbere y'uko uba umupapa yo mana we mana ibyo ni ubuhumbyi abakristo basanzwe si uwera kandi gusa ariko reka ubu abapatiri basengere maze babakuremo ibyaha byabo baba harire ibyaha byabo bariha amahera kubw'ukwatura abaporoti bakora icyo kimwe bagerageza kuba gushyira umungere wabo inyuma maze bakabaho nk'abandi basigaye kandi ntazi byinshi ku bijyanye n'Imana gusumba uko akora reka bagume mu ishengero ryiwe hanyuma bitwa banywanya ibishengero ryiwe kandi bareke bagume hariya hanyuma mubaturire ko yuko bakijijwe ese ukuntu bazohemukirwa kuri ujya munsi namba batavuze ubugira kabiri utagira mwemu yera uba uri uwazimiye nta muntu ashobora kuvuga ati Yesu Kristo kiretse gusa kubwa mpemu yera ishengero ry'ukuri ryo muri Efeso ntiryazimijwe n'aya majyamba ryohe yama ubwenge wewe barabyanze ntibazimiye bari bazi ishengero ry'ukuri ntiryari iryo uguhishurira kw'ibinyoma aba bantu bari bafise bitwa abanikolayiti bivyari bihuye n'ijambo ry'Imana. Nimubwire aho mwigeze kubona umupatiri ariko aratura ibyaha byigishwa muri Bibiliya ngaha. Niye wigeze kubona ukumijo kw'amazi byigisha muri Bibiliya ngaha kubugwarirwa ibyaha? Niye mwigeze kubona umuntu abatiza mu izina rya Data umwana n'ijyamuhe muyera kubugwarirwa ibyaha byiwe? Niyehe mwigeze kubona ibi ugufashanya mu gukorera hamwe no gushira amazina yabo mu gitabo cy'ishengero hariya? Mbega niye mwigeze kubona ibi bintu byose? Nibiki? Ni ibintu by'igipatiri cyangwa idini atari iry'ukuri ridahwanye n'ijambo? Kandi n'abanikolayiti kandi Imana yavuze ati ndabanka. Subira ku ijambo yo, ibyo ni ndazi ibyo birahambaye bene data, ariko sinjejwe kuri Yesu kumwidodombera, uguhishurira kw'ibinyoma kutajanye n'ijambo, ariko babita abanyabinyoma, intumwa z'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, ariko ishengero ry'ukuri riguma ku nyigisho z'inkomoko z'Uwera Pawulo n'umuhatizo wa mwe muyera n'ibimenyetso bigakurikira maze bikagaragaza ijambo Pawulo yigishije. Amina. Nyereka aho Imana izogaragaza ijambo dukomeje akamaze. Nyereka Imana izogaragaza ikazana ukuvuga mu ndimi n'ibintu bihambaye gusa kukuramukanya n'umwungera ahantu hana akamaze agashiriza najyawe mu gitabo kandi ukibandanya uhe Kenya unywa itabi, unywa inzoga, ubeshe, ukina amakaratu gitera, ugira ibitebu, ugiye yo imbabazi, ubwo n'ubunyamubiru, umuhanuzi w'ibinyoma, mugenzi, ego mugenzi, inzira y'Imana irera. Reka ibi bimenyekane ngako umunywanyi w'umubiri, kubunywanyi w'umubiri wa Kristo wese gushika ubayeho ubuzima bwera. Imana iranga ikimazi cyawe, ikimazi kitegerezwa gutangwa n'amaboko atanduye. Uko ni ukuri umuhereze mukuru imbere y'uko yinjira gutanga ikimazi yategerezwa kuba ruwejejwe. Yishikanye ku Mana kandi yasizwe, kandi yasize yisize isenga n'ibindi imbere y'uko yashobora kureguka mu nyonga y'Imana gutanga ikimazi. Uko ni ukuri, none ni gute washobora kuja hanze nga amazi ukiba kandi ugasahura ukazana umudurumbanyo hanyuma ukagwana n'ababanyi n'ibindi bintu hanyuma ukabandanya uburyo ukora, hanyuma rero ukinjira uvuga ati ewe mama Imana, Yesu ashimwe, haleluya. Abantu bavuga bati ndababona bavuga mu ndimi, ibyo ntibisigura yuko barose mwe muyera. Ndabumva bose bavuze induru, ibyo ntibisigura yuko barose mwe muyera n'ubuzima. Bibiliya yavuze iti indimiro zinyoye imvura yazigumye ko kenshi iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye abazirimiwe zironga umugisha w'Imana. Abaheburayo gatandatu, ariko iyo zimezemo ibikere n'ibitovu ziba zisibye, ziba zisigaje gatoyi, zikavumwa, iherezo ryaryo ni uguturigwa. Izuba rirasira kubeza n'ababi, imvura igwira kubeza n'ababi, imvura iza gutuma ingano isoromwa tuzobyita, kandi ugwavu bwose buri mu murima namba ingano inyotewe. Amazi rero n'ugwavu ruranyotewe, kandi ya mvura nyene izovomera ingano n'izovomera, izovomera ugwavu. Akagano gato kazoduza umutwe wako maze gasemere gato umwami ashimwe. Haleluya, haleluya, ndahimbawe kuronka iyi mvura. Ugwavu rutoya ruzosemera ruti Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya, ndahimbawe kuyironka. Ariko muzobamenyera kuvyo bama, uko n'ukuri muzobamenyera kuvyo bama umurongo w'indwi. Kandi rero tugira turangiza iki nico gice ca nyuma cy'igihe cy'ishengero, ubu turacerewe nk'iminota itanu cyangwa icumi akanya gatoya. Uri n'ugutwi niyumve icyo mwema abwira amashengero neshu nzomuha kujya kuvyame ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso. Ubu ni murabe bagenzi, nuko gusho uko gushobora kunesha. Ubwa mbere utegereza kunesha, hanyuma ushobora gufungura icyambu n'uwanesheje. Mudibuka mwijoro ryawe kwenyigisho zacu mwijoro ryake, Yohana yategereza kwinjira mu mwemu imbere yuko abona ikintu icyo cyose. Kandi ni gute ugiye kwigira uvuga uti namba atari umubatisi sinzomwumviriza, namba atari umupresbiteriyani sinzomwumviriza, namba atigisha iby'ishengero ryanjye ryigisha neza na neza, jewe ntuzonesha, nturinjira muri mwemu. Mwese muri hanze y'amategeko, injira muri mwemu. Uvuga uti mwami Yesu ndagukunda, rero mbishurira ikintu cyose ubona nkwiriye, rero kizane muri jewe, hanyuma uca umera neza. Uko n'ukuri murabe inshuro zitatu ibiriya ku giti cy'ubugingo mwitangurire, inshuro zitatu mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Wa munsi twarabibonye, murabyibuka kuyinga ejo hahise ikintu cyonyine umugwaniza aranka buri gace k'ibyanditse buri ngaha, ariko aranka birushirije itanguriro n'ibyahishuriwe, atera itanguriro kubera kamere y'inkomoko yacyo, kuko ashaka gutuma abantu bizera yuko bitaru uko itanguro ni ryaje mu buryo Imana yavuze ko yahaye ikindi kintu cazanye iremwa n'ibindi rero ayitera muri ubwo buryo kandi akura abantu mu byahishuriwe Yohana kako bishura Yesu nk'Imana nawe nk'idayimoni kandi yaciriweho iteka kandi ubwiza bw'ishengero ryejejwe ritashe imuhira ku Mana n'ubucikwa kw'iteka kumanuzi w'ikinyoma nabo bose babesha kandi bakora ikintu cyose bagiye gutabwa mu kiyaga cy'umuriro ntibitangaje ko agumize abantu kure yacu ariko mwibuka ahantu homi havuga ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo ubu muze tufate ibi mu kanya gatoyi kandi rero giti uwera Yohana igice cya gatandatu namba mushaka kubyandika Yesu yavuze ati ndi umutsima w'ubugingo ubu mwibuke ubu tugiye gukoresha izi nkigi zibiri nk'ikigerayo ngaha rero gusa imbere y'uko turangiza ubu rero ku kiganza canje cy'iburyo hari igiti cyo mu itongo cyitwa igiti cy'ubugingo ku kiganza canje cy'ibubamfu hari igiti mu itongo cyitwa igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ni bangahe bazi yuko bibiliya ivuga yuko hari igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi rero umuntu yari ubeshwaho n'igiti cy'ubugingo no kudakora ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi mbega ibyo ni byo kandi ubwa mbere yagikoze ko yitandukanije ubwiwe n'umuremyi wiwe yatakaje gufatanya kwiwe n'Imana igihe ubwa mbere afata umutamiro wiwe wa mbere w'ubumenyi ubu mwiyumvire cyane rero kandi mwebwe mwandika ndaje kubaha umwanya ku buryo mudashobora mushobora kubitahura kuko nashaka ko muhusha ibi muri Uwera Yohana gatandatu banywa ku isoko kandi baterera ibiganza byabo hejuru maze bakabitwenga yuko base banywa ku gitandara cya mpemu n'ibindi yavuze ati ndikijya gitandara cyari mu bugaragwa kandi bavuze bati aho uri kuravuga yuko ariho imbere ya Aburahamu kandi uri umugabo atarenze imyaka 50 hanyuma ukavuga ko wabonye Aburahamu urabimenye ubu yuko uri umusazi uri dayimoni murabona yavuze ati imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho yari mu gisaka hamwe na Mose igisaka cya kumuriro ndiho imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho atari nariho ubu mwege bantu muvuga yuko iminsi ibitangaza arenganye mwotegereje gutuma bijya byanditswe bivuga biti nari uwariho ahambaye murabona atari nari kandi canke nzoba ndiho ibyo ni igihe cyose ni uhoraho ijambo ndiho nirihoraho ibihe byose umwanya wose mu bitereko kw'amatara ndwi ibyiza hawe mu ishengero ryose ahantu hose buri mu mutima wose ndihatari nari canke nzoba ndiho ubu nyene nk'uwo nk'uko namye ndiho murabona iminsi yose ni ndiho bavuze bati basokuruza ntitubazi tuzi yuko uri dayimoni bavuze bati basokuruza bari n'Imana mu rugaragwa mu gihe cy'imyaka 40 rero Yesu yavuze ati kandi bose barapfuye ibyo ni byo bose barapfuye ariko ndayo ndi umutsima w'ubugingo wavuye ku Mana mu ijuru namba umutsima w'ubugingo iyo umuntu ariye uyu mutsima azokwigera apfa mbega uyu muntu azotanga umubiri we kugira ngo bawujye bavuze bati rero ni umusazi turabizi bikwiye umutsima w'ubugingo wava ku giti cy'ubugingo aho barira kuva mu itongo rya Edeni yari igiti cy'ubugingo rero namba igiti cy'ubugingo yari umuntu rero igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari umuntu rero muvuge ko inzoka itari ifise urubyaro namba ubugingo buturuka mu muntu urupfu ruturuka ku mugore nibyo yari igiti cy'urupfu ubwo nyene uyu amaze kono kumwonona icyo yakoze inzoka yavuze ati inzoka yamenze ibyo nibyo si inzoka yarusha ubugingo ibikoko byose byo mu ishyamba yari agatinguke n'umuntu urubyaro rw'ikoko nigovangika n'ubw'umugore ntibizokunda ariko uyu muntu yari kiraro gikurikira kuri rwo kandi Imana yashyize umuvumo kuri wo kuri we ku buryo yamutumye agenda kwega inda hasi kandi atamaguru kandi yakuye igufa ryose muri we maze akuramwo ikintu icyo ari cyo cyose gisa n'umuntu ubumenyi bugaragaza gukizura mu murima ibyo binyegejwe mu mabanga y'Imana hagati ya paradizo y'Imana nguko guhishurirwa kwanyu yabyaye umuhungu wiwe wa mbere we yari Kayini ibyo si byo uwo muhungu wa Satani nimba atari ibyo niye kijya niye kijya kibi cavuye muri Adamu yari umuhungu w'Imana yavuye mu mugwanizi se wiwe kandi yishe umwicanyi umwicanyi wa mbere yari umugwanizi umuhungu w'umugwanizi itegereje cyashitse inyuma y'ibyo tegereje urungane rwa Kayini kubandanya muri urwo runganwe rwakurikiye inyuma ya Kayini hari abanyabumenyi bose n'abantu bahambaye soma Bibiliya bubatse amazu bakoresha ibyuma kandi bari abanyabumenyi ariko abamanutse abamuse kuri seti bose uwo Abeli yari yapfuye ikigereranyo cya Yesu yapfuye kandi Abeli yarapfuye maze seti afata ikibanza cyiwe urupfu uguhambwa no kuzuka kuri we haje abarimyi baciye bugufi abungere b'intama nibo bazananye niho bazananye rero Yesu yavuze ati bazokuruza abanyu baririye Imana mu bugaro kandi bose barapfuye ariko ndi umutsima w'ubugingo uhe wo muri Edeni umuntu ashobora kujya uwo mutsima kandi ntazo kwigere apfa ubu Imana yashyize umumareko iruhande y'icyo giti cy'ubugingo kukirinda kugira ngo nagire ugikora ko kiretse abojya kuri icyo giti maze bakabaha ibihe byose ibyo ni byo kuko bategerezwa kubandanya kuri icyo giti no gupfa ibyo si byo kuko mu gihe bategereza kukijya ko barapfa kuko nyine atagukekeranya urapfa kuko ujya kuri icyo giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ubu muze turabe kuri icyo giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi rero murabe icyo cyakoze ubu muze turabe icyo cyakoze ikintu cya mbere muze turabe yemwe muze turabe ibyo cyavumbuye ifikoreshwa mu nkoho kirica abagenzi bacu ibyo ni byo baricana n'ifu ikoreshwa n'inkoho yavuye ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ikintu gikurikira twakoze ku mana we muze turabe twavumbuye imodoka ivuye muri ico giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi irica gusumba uko ifikoreshwa mu nkoho y'ipfu yica yo ego uturaronse twaronze iki sasa ukirimbuzi gikoresha amazi imana ntisambura ikintu na kimwe umuntu niwe yisamburisha ubumenyi bwiwe ariko ibyo byose birora ku mana imana izobizura umugira kandi imana nitakaza ikintu na kimwe yesu nijwo yavuze ibyo nibyo nihagira ujya kuri uwo munsi maze uhoraho ibihe bidashira kandi nzomuzura umugira kandi ku munsi wa nyuma ryo n'isezerano ry'uma ubu imana bariho imbere bajya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi hanyuma barapfa ariko mu gihe bashoboye neza na neza gushikira icyo giti bobayeho ibihe bidashira rero ubu mu mwanya umumarayika hariya abagumiza kure y'icyo giti hariho abo akirongorera ko abamarayika b'amashengero amashengero ndwi babasubiza ku izina rya Yesu Kristo ariwe icyo giti cy'ubugingo kiri mu iparadizo y'Imana mana we nifuza ko mubitahura igiti cy'ubugingo gihagaze mu iparadizo y'Imana kugira ngo mushobore gusangira nawe no gucika umuhungu n'umukobwa w'Imana no kubaha ibihe byose wumva ijambo ryanjye kizero wanyu mwene wafise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja ariko abavuye mu rufashise mu bugingo mwene data mushiki yanje ubu nda na atangeka n'abakebye n'abatitaye ko si sinashaka gukora uko murabona Imana irabizi ariko nategereza kubikora gutyo kugira ngo mushobore kubona aho turi sinibaza ko dufise igihe kirekire cyane cyo kuguma nga sindiko ndagerageza kubakuramwo ibya Gikristo kuko muri abanywanyi b'idini ibyo si ibyo abantu barazira uko ibihe biteye ntibazi icyo gukora na kimwe icyo ababyeyi babo bose bamye bakora ni ukujya kwifata n'ishengero n'ibindi ariko mbere nazi ikintu kimwe imbere y'uko tugenda mureke ndabaye ikindi cyanditswe kimwe umuhanuzi yavuze mbega muri zera abahanuzi Bibiliya yavuze yuko tubumviriza umuhanuzi yavuze ati hazoza igihe kitazoba ari umurango cyangwa ijoro ariko uzoba ari umunsi w'ikibunda ariko ageze ku kagoroba neza imbere y'uko izuba rirenga azoba umuco ibyo ni byo rero muraba icyo twari dufise ubu muze gusa turabe ni gute izuba ari ni hehe izuba riserukira mu buryo bw'indonda bihugu mu buseruko ibyo ni byo rirengera mu burengero nari nipfuje kuba nzofata ikarata ejo mu ijoro maze ndabereka igihe nkemu yera yamanuka i Yerusalemu yakoze igicapo 8 gitunganya inzira yiwe yaciye agenda neza tumbere hakujya muri Ireland arazunguruka neza hejuru hanyuma aza ku nkombe y'uburengero maze arongera aramanuka agaruka kubwira kandi igicapo 8 gitunganya aho ubutumwa bwiza bwagiye rero iterambere rya kera dufise n'ubushinwa kandi rero kuva ubwo byarabandanije neza rijabukira mu buseruke kandi rero mwemu yera ntiyari izuba ariko yari umuhungu igizuba ritanguye kwaka mu gipfungu n'ibitutwa byo mu ijoro ahura ubuto ngo baruri ruzobaho kuko ibitegwa byose bibeshwaho n'izuba turabizi woshobora gusuka beto neza ku kazi gatoyi hanyuma impeshi ikurikira ni hehe hari ibyatsi byibushe gusumba neza aho iyo beto igarukira kuki nubwo buzima buri munsi ntushobora kunyegeza ubuzima nyabwo ujya buzima butoyi bwonyine bumenye ko izuba ryasirutse hariya buzokwire gorondereza inzira ahangana hafi igice cy'urukurikirane rw'amazu ruca iruhande munsi iyo beto ushobora rushoboye gusokorora umutwe wago neza hejuru mu kirere no kuja gushima imana ntushobora kunyegeza ubugingo ibyo ni iby'ubugingo igihe uvutse ubwa kabiri ntushobora kubunyegeza ikintu kinaka gitegereza gusemerera iyo ufite ubugingo rero ibintu byose byapfuye ubuna ni imbuto ntoya zirasaduka igice kiribwa cy'icamwa kirahera kandi kiba cyapfuye ariko ubuzima buracyariho rero iyo izuba ritanguye kwaka kumesha amashurwe matoya azoduka kandi ibintu byose bizokongera kuduza umutwe bivuye munsi y'ibimanyu biva munsi y'ibigiga biva munsi y'ibitandaro bizosubira kuduka hejuru kandi bisubire kubaho si ibyo kuko izuba ririko riraka rero umunsi umwana azokwaka aka niwe nyanduruko y'ubugingo budashira n'ibintu byose byaho ubugingo budashira kubwiwe yavuze ati nzobibyura ku munsi wa nyuma murabona icyo nshaka kuvuga ubugingo budashira buzobyurwa mu minsi y'imperuka ntibagushingura mu kiyaga cyangwa bagaturira umubiri wawe bakawuzungagiriza mu biyaga mu miyaga ine y'isi imana izohuzura ku munsi w'imperuka namba utegerezwa kuzuza inda y'intare ishonje cyangwa mu byobo byakumurira uzokuramwo amapeteroli yose icumi n'atandatu n'imico yo mu kirere n'ibintu byose imana izohuzura n'imishatsi yo ku mutwe wawe iraharuye amina imana izohuzura rero naba ngaha rero umugabo wese apfa kubw'umugore rero umugabo wese apfa kubw'umugabo usange n'umugore umugabane w'ubwiza nk'uko mumenya ko muzopfa nta kundi byogenda uzopfa kandi mu gihe umenya neza ko ufata kuri bijya uzobaho nta kundi byogenda utegerezwa kubaho amina namba kidakizana urupfu atankeka igikiza n'ubwinga atankeka nibwo buryo bwonyine kubyakira nukugira ubugingo rero umuhanuzi yavuze ati hazobaho umucyo mu gihe cy'akagoroba uburaba yavuze ko hazobaho umunsi w'umwiza atari umurango cyane ngo ube ijoro ni nk'umunsi wuzuye ibicu w'igipfungu ukanye ariko yamara umwana atanga umucyo uduze hejuru y'ibipfungu n'ibicu n'ibindi umwana atanga umucyo uhagije ku buryo udashobora kugenda kandi urashobora kubona uburyo bwo kuzunguruka n'ibindi ariko yamara si umunsi ukeye mwiza murabona rero nta kintu na kimwe gishobora kubaho muri uwo munsi uteye ikintu icyo cyose aho izuba ridashika kiranyogwa sibyo mwebwe barimye murabizi mushize ibigori munsi y'igitutu cyangwa ahandi murabye kirabinyoha fred wategereje kubimenya kubera ingano zawe ushize hariya kandi ukaramuka ugize ikiribi yo imbeho n'imvura bizotuma zinyohwa rero iyo niyo ngorane n'ishongero uko ibihe byagiye bigenda byaranyoshwe n'amadini shira izina ryawe mu gitabo twararonze umuco uhagije wo kumenya ko hariho imana biranezereje twararonze umuco uhagije wo kumenya ko hariho kristo hariho urubanza rugiye kuza twararonze umuco ku bw'ibyo twashyize amazina yacu mu bitabo turamukanya n'umwungere n'ibindi kandi twarabikoze ni byiza ariko ubu ni mu gihe cy'akagoroba rero iterambere ryavuye mu buseruko rijya mu burengero none ubu turi ku nkombe yo mu burengero ntidushobora kurenga aho twambutse tujabutse dusubira mu buseruko ntidushobora kurenga aho turi ku nkombe yo mu burengero ubu bibiliya yavuze iti mu gihe cy'akagoroba umuco woje ubu ni ubwoko bw'izuba rimurika ku kagoroba mbega n'izuba ritandukanye n'izuba rirasa mu gitondo ni rya zuba nyine mbega uko n'ukuri byiza rero imana yasezeranye iki ubu tugira tugishikire tugumye ibi ngaha muri iki gihe bibiliya yavuze uko ndabyerekana bino bihe by'ishengero uko tubandanya yuko mu gihe cy'akagoroba hazobaho umuco uzova iburengeruzo zanubwira kandi izuba cy'umugororosi ubwira kandi hamwe no gukira indwara no mu mabaya yayo kandi ibya bimenyetso nyene natwatumiza nyene byari hari ya kera byobaye kandi ngaha mu buseruko bizoherezwa ngaha mu buraruko hamwe n'ukundi gusigwa namwe muyera mu minsi ya nyuma azo umuco mu gihe cy'agoroba inzira ija mu bwiza muzoyibona tankeka muri iyo nzira y'amazi niwo muco uno munsi buhambwe mu izina rya Yesu Kristo. Misore namwe basaza mwihane mwe muyera azokwinjira by'ukuri imico yo kugaroba yaraje ni icyemezo yuko na Kristo bari umwe yo azo umuco mu gihe cy'agoroba inzira ija mu bwiza muzoyibona tankeka muri iyo nzira y'amazi niwo muco uno munsi buhambwe mu izina rya Yesu Kristo. Musore namwe basaza mwihane mwe muyera zo kwinjira by'ukuri imico yo kugagoroba yaraje nico kimwe na Petero yavuze ati bimenyekane kuri mwebwe yuko Imana yagize uyu Yesu na mubanje kumusara umwami na Kristo mwihane umwe wese muri mwebwe yavuze ati hanyuma mubatizo mu izina rya Yesu Kristo kugarikwa kw'ibyaha byanyu. Mureke ndababwira ikintu kinaka uko nariko ndavuga wa munsi kubijyanye n'ibyo umuganga kwandikira abantu ntibashaka gufata ibyo muganga yabandikiye namufise umuti uzokiza indwara hanyuma ukananirwa ukanga kuwufata upfuye ntiribikosa rya muganga uya mugenzi ni ikosa ryawe kuko wanze kuwufata kandi ubu namba muganga yakwandikiye imiti hanyuma aka hanyuma ugatora izo mpapuro zo kwa muganga zitwara ku muganga gutanga imiti y'amagendu hanyuma ugashyiramwo agashyiramo ikintu kinaka kitotegereza kuba muri ngaho kizokwica nawe sibyo uwo muganga yize gushika aho amenye umuti ukwiye mu byo yakwandike n'umara burimo kugira ngo bwice udukoko turi mu mubiri wawe kandi hari umuti uhajije ngaho indani ubuzisha no kukwica kandi bitegereza gupimwa ushize umuti mwinshi ukingira ntacyo ufashe umugwayi ushize mu mara bwinshi buzomwica bitegereza kuja ku munzani ikibazo cyari mbega Gileyadi ni hari huyu muti wo gusomora na muvuzi yabayo ni kumanuzi yavuze none nikicabuje indwara y'uyu mukobwa wanje gukira ishengero rifise ikihe kibazo ikibazo kiri he ku buryo dufise amashengero menshi ya kera agwaye kuko twaronse abatanga imiti y'amagendo batwandikira ibitari ibyo uko n'ukuri ntitwigeze nigeze avuga ati data umwana mwe muyera ya mbega umuti wanditswe wavuga iki nguyu Petero ni bangahe bazi ko yari afise imvuguruzo z'ubwami Yesu niko yavuze yavuze iki mu yandi majambo yari afise wino y'ikaramu ku bw'icanditswe iguhebu igebumva urugwamo rwose hariya bari ko barasomera baduza amajwi bavuga mu ndimi bari mu mwanya mwiza kandi bavuze bati aba bagabo buzuye vino nshasha Petero yavuze ati aba ntibaborewe vino nshasha nk'uko mubyaza kuko ari Isaya gatatu y'umunsi ariko ibi nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri bizoshika mu gihe cya nyuma niko Imana ivuze nzosuka mwe mubanje kuba ari n'umubiri wose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa kandi kubasuku banje n'abagorano banje nzosuka mwe mubanje kandi bazovugishwa kandi nzokwereka na ibimenyetso hejuru mu majuru no hasi ku isi umuriro umwose hamwe n'umwuka kandi bizoshika kandi wari we wese azohamagara izina ry'Uhoraho uhoraho nazo azokwizewa hanyuma igitekerezo ko yaravuze ku bijyanye na Dawidi yavuze ati sekuruza mukuru yabibonye imbere kandi yavuze ati kandi n'umubiri wanjye uzoba nko ku gikari wizigiye ibizoba kuko utazoreka ubugingo bwanjye ngo buje ikuzimu kandi ntuzotanga uwera wawe ngo azabore sikingora kubabarira mbyeruye ibya sekuruza mukuru Dawidi yarapfuye arahambwa n'imva y'iburi ngaha ino muri twebwe na bugingo n'ubu murabona ariko we yari uvugishwa n'Imana yabonye ibyo ibyo kuzuka kwa Kristo reka mubimenye yuko Yesu mwabambye mukamushyira mu maboko y'ababisha Imana yamugize byose umwami na Kristo igebumbi byashumise mu mitima yabo maze bavuga bati bagabo bene data cyangwa muganga Simoni Petero twandikira umuti nigute tworonka ibi turakekera turakeneye umuti w'iki cyaha yo ubu nimumwitegereza ibyo yavuze ubu murabona aho aya masengero yakatiriye yavuze ati rindira gatoya ngiye kwandika umuti kandi ugiye kuba umuti w'ibiye bidashira bizoba kuri mwebwe no kubana banyu n'abari kure bose n'abazomagako n'umwami Imana yacu bose. Yavuze iki? Ni gute yabikoze? Nkuko Gatolika yabikoze, nkuko Abatisita yabikoze, nkuko Abatodosi yabikoze, umwe wese muri bo yarongeye ko ikintu canke yarakuye ko kuri ico abapentekoti barongeye ko canke barakuye ko. Ariko niki yavuze? Nimwihane. Umuntu wese muri mwebwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo mubone ko ariko ibyaha byanyu kandi muzahabwa ingabire ariyo mpemu yera. Mbega umuti w'ibiye bidashira ni ibyanyu n'abanya banyu byose bizoca muri buri genshi ishengero bitanzwe kuri buri umwe wese. Ewe Mana, niweze ibiganza byanjye, niweze umutima wanjye mwami. Ese namba byotandukanye n'abagenzi bose mfise, reka ntange umuti ukuntu umuganga yavuze yuko utangwa. Nicyo gituma mfise amashengero menshi, abanywanyi benshi bapfuye. Uri kurongera ku muti wica uburozi, ukurako byinshi kuri wo gushika uwo muti ubwawe utakiriwo. Ntuzokiza na kimwe. Kuramukanya kwifatanya n'amashengero no kumija kwa amazi yo imbabazi. Uwo si umuti ubwo n'urupfu. Namukeneye ubugingo bwawe hanyu mukabukeneye mwemu yera. Kurikira ibyo Imana yavuze gukora, fata umuti. Uko niko neza na neza yavuze. Nitwongera ko kuri ibyo cyangwa ngo ukure kuri ibyo. Rero ugwishurirwa kwaraje nga kuraje nga hanyuma guti ntiyagira umuntu akura ko cyangwa yongera akatokugwa. Muganga wiwe muri cya gitabo cy'ubugingo, yo Mana we, uwo ni umuganga mukuru. Yo ndamukunda mweho, nimumukunda. Yo kuri kijya gihe gihambaye igihe cya Efeso gihe bujya bujyobe bwatanguri kwinjira kugira ngo bashinga amadini kandi abungere n'abadiyakone cyangwa si abadiyakone ariko abungere si abungere ariko abakaridinari abasenyera abapapa abagenzuzi b'ishengero babwira mwemu yera babwira ishengero bati ubu ntimushobora kuza n'ibyo ngaha, ninde mutware uko biri kose pe ibyo babibajije Petero igihe kimwe bavuze bati ntugishobora kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu ukundi. Ushobora kuvuga ubutumwa namba ubishaka ariko atari mu izina rya Yesu. Yo umugwaniza araha iryo zina. Petero yavuze ati mbega birambereye ko Bibiliya yavuze iti Petero yuzuye idini. Yo ya mwemu yera yavuze ati rindira ndaja kuraba umugenzuzi mukuru ndabe icambarira gukora kuri ibi. Reka ndababwire mbega mwari muzi abasambizo bwandi bafise umuganga w'indwara zo mu mutwe wo gusuzuma no kujana abamisiyonari babo imbere y'abaganga bavura indwara zo mu mutwe ngo barabe yuko uwo muntu akwije mu mutwe kugira ngo abe umumisiyonari. Asambirizo bwari zo mu bapentekoti ni bangahe bari bwigere bumva ibyo? Atangeka biri hose ahantu hose barabizi. Atangeka ninde uwo ninde wo kugenzura umumisiyonari no kuba umucamanza umuganga w'indwara zo mu mutwe cyangwa mwemu yera? Murabona ibyo nibyo mushikako ibyo iyo mufise umuntu. Murabona ibyiyumviro by'abanyigisho z'abantu rindira kugeza aho dushikira kijya gihe cyara Pentecost Imana izoturira kijya kintu atawukegeranya na gatoyi. Yego mugenzi, yego by'ukuri kandi muzokibona gisha impande zose neza na neza. Ariko umunsi umwe azoza kandi mwibuke mwumvirize. Hariho ibihendwi by'ishengero sivyo? Hariho ibihendwi by'ishengero kandi muribuke igihe baja gusanganira umugeni umukwe bamwe basinziriye ku muteramyi wa mbere sivyo? Umuteramyi wa kabiri atankeka ntibari bapfuye ntibari bari basinziriye. Umuteramyi wa gatatu, umuteramyi wa kane, umuteramyi wa gatanu, umuteramyi wa gatandatu. Maze ku muteramyi w'indwi ijwi riraza riti ehe umukwe araje genda mumusanganire. Abayiki za nkumi zose zari zisinziriye zari ikanguye muri icyo gitondo cyiza kandi kitagira igice. Igihe abapfuye muri Kristo bazozuka kitagira igicu, imico yo kugororoka izotamanzura. Kandi habaye igitondo gihoraho cyaka kandi cyiza. Igihe abakijijwe bo mu isi bazokoranira iwabo hejuru y'ikirere, igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru nzoba ndi hariya. Igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru, igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru, igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru, igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru nzoba ndi hariya. Reka dukorere umwami kuva mu mutwenzi gushika izuba rirenze. reka tuvugure ukundo rwiwe n'ukwitwararika bitandaje maze igihe ubuzima bwose burangiye n'igikorwa cyacu ku isi giheze igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru abana bose b'Imana mu tariki ibiganza byanyu ubu igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru igihe uguhamagarwa kuzosamiranira hejuru nzoba ndi hariya yo Aheza Nijoro Tuzo urira kuri iyo nkombe nziza Aheza Nijuru Tuzo urira kuri iyo nkombe nziza Murakunda indirimbo za bakera zishengero yo Uri data wo mwijuru wuzuye ubuntu Tuzotanga ikimazi cy'amashimwe Ubw'ingabire nziza y'urukundo rwiwe N'imigisha iboneshereza igihe cyacu Aheza Nijoro tuzohurira kuri iyo nkombe nziza Aheza Nijoro tuzohurira kuri iyo nkombe nziza Uburamukanya n'umuntu umwe iruhande yawe ijya no hino nkuko ni byiza Aheza Nijuru kuguti nzohura nawe mwene data tuzohurira ku iyo nkombe nziza Aheza Nijuru tuzohurira kuri iyo nkombe nziza tuzoririmbira kuri iyo nkombe nziza indirimbo nziza umuntu wese ayiririmba ubu kandi mwemu wacu ntazongera kubabara no kunihira imigisha yo kuruhuka umuntu wese n'ibiganza byawe hejuru aheza n'ijuru yo tuzohurira kuri iyo nkombe nziza aheza mwijuru tuzohurira kuri iyo nkombe nziza tunamize imitwe yacu ubureka tuvuge ibi mwami yesu ndagukunda nizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana Imana yigaragaje mu mubiri kugira ngo ikureho icyaha cyanjye sinizigiye ibyiza byanjye nta na kimwe mfise ariko jewe ku mugaragaro nizigiye ibyiza bya Yesu Kristo ariwe mukiza wanjye Imana yanjye umwami wanjye ndamukunda amina ejo mu ijoro isaha imwe umwami abishatse tuzofata ishengero ry'isimuruna aheza ubu n'imitwe yanyu yunamye yo mu ijoro tuzohurira kuri iyo nkombe nziza hakurya aheza Nijoro kuzohurira kuri iyo nkombe nziza. Ubu buhoro buhoro mwese buhoro buhoro. Yo, kuri data mwiza wo mu ijuru. Tuzomuha icyubahiro n'ishimwe kubw'ingabire nziza y'urukundo rwiwe in the sweet.